Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ikirego bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data Neville, reka tugume duhagaze umwanya mutoya gusa ubu kubw'isengesho. Kunamike imitwe yacu. Mbega hari imitwaro yavuzwe namba mwo imenyesha n'ikiganza kidugijwe ku Mana gusa uvuga uti gumya mu cyumviro cawe icyo ushaka kumusaba kandi ubyizere n'umutima wawe wose mu gihe ndabashikanira isengesho nanje. Data wo mu ijuru, turabona ibi nk'ibakwe kuza mu nzu y'umwami kuri uyu munsi w'ikibunda no kubona umuco w'umwana w'Imana waka no kumva Mwemu Yera aririmbira mu bantu kandi avugira mu bantu byonyine n'ururimi rutoya rw'umuco w'umwana imbere. Turagushimiye kubw'ibi umuco wo mu ijuru w'umwana ukikuza imitima yacu. Ese ukugene tubigushimira kubw'ibyo ubu. Abantu bawe badugije gusa ibiganza byabo muri iri koraniro ko bafise imitwaro ko bokwipfuza ko bishura muri iki gitondo. Kandi ndasaba data yuko ujya kubaronsa ibyo basabye byose. Hari byinshi cyane birundanye kuri ya rutare n'imitwaro myinshi cyane aha hantu hose. Abantu bagwaye barababara, uguhamagara ku telefone ahantu kure ku mirongo itanu ku munsi. Ewe Mana, mbega tuzokora iki? Uturongore gusa mwami, ntituzi inzira ducamo cyanke icyo gukora, ariko ushobora kuronka ibi bintu kandi dusaba ko uja kubituronsa kuko intumbero yacu mwami ubu buzima dufise ku isi wabuhawe nawe kandi dushaka kubukoresha mu kubahiriza. Rero turongore muri ibyo bintu data, uduhezagira uno munsi mu gihe dukoranye hamwe kugira ngo twumvirize ijambo ry'umwami kuririmbira indirimbo gushikana isengesho. Wumva amasengesho yacu, unezeranwe natwe no mu ndirimbo zacu kandi uvugane natwe biciye mu ijambo kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Murashobora kwicara. Sinzi gusa ahantu na hamwe nobona ko mfise ibakwe rihambaye gusumba nko kuba kuri ya rutare kugira ngo manyagure umutsima w'ubugingo ihanga ririndiriye rishonje kandi rinyotewe. Kandi iri ni ibakwe rihambaye. Ubwa mbere nifuza kubaza namba hari uwo mu muryango Right ari ngaha hati canke Orville canke uwari we wese hati mbega Orville ari kumwe nawe hati rero mubaze namba yoca muhira ubwo nyene kuvyo namubwiye arabizi asimbire muhira namba bishobora. Nibagiye kubizana iki gitondo ikintu kinaka cakabwa gatoya bafise hariya rero namba ubishaka uce muhira ubwo nyene mu gihe mushobora kubera inyuma y'igikorane. Kandi ubu Edith mwene wabona hati uwo tuzi nk'umukobwa mutoya yamugaye kuva igihe yari umwana mutoya rero ubu ni umugore kandi amerewe nabi cyane. Rero jewe haheze nk'umwaka nagiye hariya igihe yatangura kumeregwa nabi kandi ubwo nyene nabonye ingorane yari afise mumfasha ubuntu bw'Imana. Ubu by'ukuri ingorane kuri uwo mwana yicaye hariya amaguru n'amaboko yiwe bimeze nk'ibifatanye nashobora no kuyugurura kandi biterwa n'ugufyonda gukabije gukogwa ku buryo bwo gukora bw'imitsi. Ariko uko biri nta kintu na kimwe mu buryo bw'umubiri kitagenda neza n'uwo mwana kiretse ukubabara kudadarara no kubwana igihe yari afise nk'amezi atandatu. Yarasemerera kandi akarira ubuzima bwiwe bwose hafi gushika waramusengeye haraheze imyaka myinshi kandi kuva icyo gihe yama anezerewe gushika haheze nk'umwaka. Rero ubu ni uguca imbyaro nyako. Mu yandi majambo uguhinduka k'ubuzima bwiwe n'imitsi yiwe iri muri uko kantu guteye ubwoba kandi uwo mupfasoni muto yayishize mu mutwe ko ariko arapfa ko isaha yariyo yose atagiye kubaho kandi murabizi abagore bafise amagara meza bakomeye baca mu gihe giteye ubwoba rimwe na rimwe bategerezwa gufata inshinge z'imiti y'inkabuzo no kujya mu bigo by'abagwaye mu mutwe no kubavura babacomeka ku byuma n'ibintu byose muri ico gihe umuntu afise impinduka zibiri z'ubuzima bafise uguhinduka bava ku muhungu muto yabaja ku mugabo bakuva ku mugore kuva ku mukobwa baja ku mugore nk'imyaka 16 17 bameze nk'umugwi w'abataye umutwe kandi namba mushoboye kubiganira gusa mu gihe bari muri iyo myaka fise umukobwa ari muri iyo myaka muri iki gihe Rebeka mu nsengere kandi biriyo umwe wese muri twebwe duca muri ico gihe cyo kunyiganyizwa muri iyo myaka kandi rero dutegerezwa kubihanganira dutahura ko ari kintu kinaka bategerezwa gucamwo none rero Edith hamwe n'irihinduka ry'imyaka indwi buri myaka indwi ubuzima bwanyu burahinduka rero indwi incuro indwi murabona kandi bituma bigorana kandi iryo nihinduka ryuzuye kandi birababaza abagore abagabo akenshi bagira imyifato itangaje muri ico gihe kandi rimwe na rimwe bata abagore babo ariko abagore baca imbyaro inyuma y'ivyo kandi twese tubicamwo kandi dutegerezwa kwibuka yuko ibi bintu dutegerezwa kwihanganiramwo no gutahura ibyo bintu kandi Edite mutoya yashitse muri ibyo bihe kandi yataye ibiro byinshi kandi asa nabi kandi ndababwira ijoro rimwe atari mwese hamwe ariko muze mushike hariya gatoya bagumana nawe umurango n'ijoro kandi muze mushike hariya gatoya muvuye kuri uru rusengero n'amasengero atandukanye amasengero dufatanije ngaha bamwe muri mwebwe muragenda muraba umuryango wa Right ndazi atankeka ko bobishima muragenda gusamu mugumane nabo akanya gatoya maze muyage nabo mubaramutse kandi naho ko barukura mukanya gutoya gusavya abagenzi twebwe tuvyibagirwa vyoroshe cyane murabize ariko iyo bigenze mu rugo rwacu bwite rero turabishimira kandi dutegerezwa kwibuka abandi barabishima nabo kandi umuryango wa Right ndabiza atankeka ubishima ndazi yuko muba mwarabikoze iyo mamuzi yuko ibyo bintu biriho ariko ntavyo mwari muzi kubwivyo rero nariko ndabibabwira muri iki gitondo kubera ico mugende muramutse umuryango wa Right kandi mugerageze kunezereza Edith rero mumubarire yuko asa nabi mumubwire yuko asa neza kuko we agiye kumeregwa neza ibyo azomeregwa neza nitwabandanya tumushigikira nico tubereye ngaha ni mushiki wacu kandi turi ngaha kugira ngo dushigikire urya mwana muri ibi bihe nka kujya nyene nshaka ko umuntu munaka ashigikira kandi asenga mu gihe nariko ndaca mu bigeragezo namwebwe mushaka ko umuntu munaka bashigikira mu vyanyu kandi umuryango wa Right wabaye kuva kera umwe mu banywanyi ba kera kurusha abandi baza muri rikoraniro bo ndabizi na mwene data Srota na mushiki Srota narababonye haciye amezi makeya ndabaramukiriza kure igihe binjira nariyumviriye ubwanje mu gihe nariko ndatwara imodokari impande y'ikona nti maze imyaka ingahe mbona mwene data na mushiki wacu Srota baza kwicara muri iri shengero baca mu byiza no mu bibi kandi baguma babandanya kandi umuryango wa Right n'abameze nk'abo barakunda abo bantu murabona kandi muze tuberekwe uko tubanezererewe rero uyu munsi mfise ubutumwa burebure bwerekeye ikirego kandi rero iri joro numva ngo hari isangira no kozanya ibirenge n'ibindi kubw'ibyo umwungere araja kuvuga maze turaja kumanuka kandi namba muri mujya micungararo muze muryoherewe ubutumwa bw'umwungere buva ku mwami hanyuma rero no kozanya ibirenge n'isangira iri joro riraja kuba ijoro ryuzuye by'ukuri kubw'ibyo tunezerezwa no kuronka namba atahandi mufise muja kandi dushaka gushimira Don Rade na mwene data Jackson kandi aba bene data ni amasengero mavukanye dufatanirije kuzurwa ubumwe mwene data Jack Pamela na hariya yitaho ujya mugwi wo muri Georgia kandi dushaka gushimira aba bagabo n'umutima wose kuko igihe dufise ibikorane iyo yinjiye nabo baza kuturamutsa kandi turabashimira ndabishima. Ndabona muri iki gitondo umugenzi wanje mwiza umuhinga Livaili n'umugore wiwe, namenye mushiki wacu Vaili hari ubwa mbere, maze nguma ndaba yijya no hino kugira ngo ndabe aho mwene data ari yari. Kandi vise mu mvugo ya kera yo mu bumanuko, icyo ndamwibariza murabona igihe cyose ndamukoreye, namurondera buri munsi muri irirya koraniro kugira ngo aze amfashe. Nabuze nti yemwe ri niyaza mureke yigishe nanjye ndajya gusengera abagwayi gusa, kandi twaramuhamagaje n'ibindi byose, kandi ntitwigeze tumubona ku bw'ibyo. Ndagifise icyo ndamwibariza nihagera ko mvuga, kandi tunezerejwe no kuba turi kumwe na mwene data na mushiki wacu Vaili muri iki gitondo. Kandi nkumbure hariho abandi benshi nga tutumva, ndabona mushiki ngaha ndibaza ava i Chicago, sinshobora ndaje umugwi ngaha, ariko sinshobora kuvuga amazina yabo neza na neza. Ku bw'ibyo turabashimiye aho muva hariho hose, aho muri hose. Ndabona bene data hano abagabo bakiri bato mu gikorwa cy'Imana n'imiburiburi, bategerezwa guhabwa igikorwa cy'Imana muri iki gitondo. Babiri bene data babirabure bava i New York bahejeje kuronka ibyemezo babifashijwemo n'ishengero rya Philadelphia, kandi batanze ibisengesho. Iri shengero nk'iryo bavamo rero tugiye kubarambika ku biganza ngo Imana izohezagira igikorwa cyabo cy'Imana muri New York. Dufise hari amashengero mato y'abiri canke atatu ndabyizeye. Mwene data Milano afise imwe mu migwi mito ya hariya, kandi turabishimira rero hano hiyongeye ko babiri bazogenda kugira bazogirishe ibikorane hariya, kandi turashima ivyo bintu. Imana ibahezagire cyane. Hari abantu benshi rwose ndaraba hirya no hino nkabona abantu batandukanye, kandi gusa mushobora guhamagara bose amazina yabo, ariko ndazi atahura. Ubu ndizeye namba mushiki wacu avuze inanga canke umwe muri bo aze hano hanyuma tuvugirize igihe ikara ry'umuriro ryakora ku muhanuzi. Biramwemeza nk'uko ukwera gushobora kuba, kandi igihe ijambo ijwi ry'Imana ryavuga riti ninde twotuma, rero yishuye ati ndi hano ntuma. Imana duha igikorwa aba bakozi b'Imana mu kubarambika ku biganza. Rero dutahura ko uburyo bwo mu byanditswe bwo gutahura igikorwa umukozi w'Imana ari mu kurambika ku biganza, nibaza ko iri aho bene data bo mu mvura y'impenshi canke muri Battleford n'ahandi. Rero igihe babona ivyo kubarambika ku biganza nk'uburyo gutanga impano, rero nitwizera ko impano zitangwa no kurambika kw'ibiganza. Twizera ko kurambika kw'ibiganza ari ukwezi ibyo tuza kwabonye. Murabona ni amen. Murabona rero igihe barambika kw'ibiganza Timoteyo no kuri bajya bene data bari bamenye muri ba bantu bafise impano. Mwibuke Fururyo Ngabire iri muri wewe wakuye kuri nyokuru wawe Lowisi, kandi ibyo bari babonye muri Timoteyo nico gituma abatama bamurambitse kw'ibiganza bamuha igikorwa cy'Imana. Si ukurambika kw'ibiganza k'umuntu atana kimwe kiramugaragara ko. Murabona kandi basabye imihezagiro gusa, kandi ibyo turabyizeye twese. Rero ntidutange Ingabire zo mu buryo bwa mwemu, turazemera gusa hanyuma tukabarambika kw'ibiganza mu kubemeza ko twizeye ko Imana yabakoreye ibyo bintu. Nabonye muri iki gitondo hari inyuma mwene data Mikini, nibaza ko Mikini na Mikini ni umukozi w'Imana w'umetodiste yice hariya gusa yahawe igikorwa cy'Imana vuba. Nawe nibaza ko ari byo havugiga ubutumwa ngo avuge ubutumwa muri Ohio na mwene data mushiki wacu Dodge n'umugwi Ohio. Yo iyo duteranye twese hamwe aho hantu hatoya hakoranirwa ni byiza. Nta dini nta sano ihari atari Yesu Kristo wenyine. Murabona gusa twicaye ahantu ho mu ijuru. Ni byiza mushiki wanje namba wo duhareka gusa turirimbe aka karongo kamwe nk'iyi igihe ikara ry'umuriro ryakorera umuhanuzi. Reka tuyiririmbe twese ubu. Igihe ikara ry'umuriro ryakora ku muhanuzi riramweza nk'uko ukwera gushobora kuba, kandi igihe ijwi ry'Imana ryavuga riti ninde twotuma, rero yishuye ati ndi hano ntuma. Vuga mwami wanje, vuga mwami wanje ububene data barashobora kuza namba mubishaka kandi nzonyarutsa kwibande abandi bene data babakozi b'Imana baze namba bashaka bagiye kubarambika ku biganza umwami wanje abanywanyi bishengero hano mwene data radere mwene data nabandi neza hano namba mushaka kandi nzokwishura mwami ntuma buke buke ubu ndabasavye yo amamiliyoni ubu muvya haniso nariko arapfa nimwumve amaborogo yabo y'umubabaro kandi yagahinda nyaruka bene data genda na nigoga mubafashe vuba mwishure muti mwigisha ndi hano vuga mwami wanje vuga kandi nzokwishura vuba vuga mwami wanje vuga kandi nzokwishura nti mwami ntuma vuga mwami vuga kandi nzokwishura nti mwami ntuma witwa ngo ikiga mwene data Orlando Hunt ava New York City nivyo hanyuma mwene data Joseph Coleman ubu iyaba gusa muhindukiri ikoraniro bene data mwene data Hunt na mwene data Coleman umuhamagaro w'Imana ku mitima yabo kandi nkuko duhejeje kuririmba indirimbo ubu hariho amamiliyoni mu vyaha no gukogwa n'isoni bariko barapfa wumvise gutaka kubabaje kandi kurura kandi tubabaza duti mwihute bene data mwihute kubataba murabona itaba vuba data buja ndi hano uko niko bariko baritaba muri iki gitondo kandi mu gihe twebwe nka bene data birishengero hamwe n'uyu mugwi dushikiri ibi mu kubarambika ku biganza kandi tubashigikira kugira ngo tube ivyabona vya Yesu Kristo no gushigikira kwacu ngaha ko twobashigikira mu bintu byose byubahwa kandi byiza mu butumwa bwiza amasengesho yacu azokwamana n'aba bagabo kugira ngo Imana na izabakoreshe mu kuyubaha kandi bikogwa by'Imana byabo bizogwire kandi bikomere New York reka ubuzima bwabo buzure ukumukorera bazane imikama y'agaciro mu bwami babeho ubuzima burebure banezerewe umwami Imana bakinyeze kuba mu nyonga ziwe zidashira kandi bahamagara n'inguvu kandi ibakomeze mu gikogwa cyayo gushikaho Yesu Kristo azobahamagarira muhiri wabo hazobaho mu ijuru hijuru uburuhukiro reka iri shengero mu gihe twunamitse imitwe yacu hanyuma twebwe abakozi b'Imana tuje imbere kugira ngo tubarambike ku ibiganza data wacu mu ijuru turabarambitse ku ibiganza byacu kuri mwene data hanti mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko ibyo tumuzi ko mwami ari umugororotsi kandi turagushimira kubw'uyu muhamagaro mu buzima bwiwe w'igikorwa cy'Imana mwami uravugira muri uyu mwene data arokora ubugingo azane kubohorwa mwami kugira ngo abo baboshwe mu bugwayi no mu bwenge no mu mubiri no muri mpwe mu mwami mu igikorwa cy'Imana nyacyo kugira ngo ashobore kumpera y'inzira yiwe gusubira za masi nyuma kuri iyo nzira ndende maze abone ko yoshoboye kubw'ubuntu bw'Imana kufata tumwansi wese tubisabye muri Yesu Kristo umwami wacu amen turambitse ibiganza no kuri mwene data Coleman n'ibyabona mwami kugira ngo dushigikire umuhamagaro wiwe yuko twebwe irishengera uyu mugwi w'abantu tumwizera nk'umukozi wa Kristo kandi turasaba ko muhezagira kandi ukamuha igikorwa gihambaye cy'inkomezi kugira ngo azorokore ubugingo bwawe mwami kandi asho abohora imbohe kandi asambura inkomezi za Satani hirya no hino y'ubuzima bw'abantu bakorana mumuhe mwami ubuzima buta nga ivyamwa magara meza n'inguvu kandi nawe niyashika kumera y'inzira mana umwe gushobora kuraba inzira ndende maze akabona aho kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo yoshoboye ucagagura iminyororo yose y'umwanzi kubw'icyubahiro cy'Imana data wo mwijuru abo bagabo bazabeho kandi bakore cyane mu mwimbo w'Imana imigisha yawe ibabeko kandi bane nabo gushikige twese tuzokoranira ku birenge bya data bujahambaye tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen imana iguhezagire mwene data hanti guhigikogwa gitanga ivyamwa imana iguhezagire mwene data kandi guhigikogwa gitanga ivyamwa nawe imana iguhezagire ubugira kandi igihe ikara ry'umuriro ryakora ku muhanuzi rikamweza uko kwezwa bishoboka igihe ijwi ry'Imana ryavuga riti ninde yotugira rero yishuye ati ndi hano ba ari je utuma yo vuga mwami mimitima ya benshi bari batuvuga mwami wanje kandi nzonyaruka kukwishura vuga mwami wanje vuga mwami wanje vuga nanje nzishura nti mwami ba ari jewe utuma ese ukuntu dushimira umwami muri iki gitondo kubwira iteka rikomeye ko ishengero ryiboneye abakozi b'Imana barungikwa ku rubuga kuri uyu munsi wa nyuma ubuntu bw'Imana buze bujane namwe bene data nizere ko azobarungikira ku mbuga z'amahanga no ku isi yose mwigisha kuri ubu butunzi utogereranywa bwa Yesu Kristo aho bukenewe cyane isi irakeneye cyane uno munsi rero byinshi cyane muri ibi bintu byiza dutegerezwa gufata bike aha na bike ngaha kugira ngo tuze tubitahure byose muri iki gikorane cy'iki gitondo rero uyu munsi ndavuga ku kintu nta rimwe na rimwe sinkunda kuvuga kuri ibi bihe bibi cyane rero kuyinguheze namba bamwe muri mwebwe mutari ngaha kandi ntimuronke ubutumwa bw'ukuvayo kwa gatatu kandi namba mukunda mabande ndizera ko muzonezeregwa niyo ukuvayo kwa gatatu kwaronse iki umuhungu agwaye ngacanke ikintu kinaka yo umuhungu mutoya afise ubumuga ego imana imuhezagire nivyo ni byiza kwiherezo ry'igikorane turaza gusengera abagwaye uko biri kose murabona rero twebwe ubuturi turababaza birashoboka nimba mushobora kuronka ubutumwa ukuvayo kwa gatatu bugira gatatu aho mu muco mu marayika w'umwami yahamagaye abantu kusohoka yiyerekanye ubwiwe ku isi mu kuvayo murabona nibaza ko ibyo bitangaje cyane kuri je ukuvayo kwa gatatu hari ico bibatwara hamwe no kuri ikoti ryanje harashushe cyane mu ishengero kino gitondo kandi icuma gitanga kayaga cyonyene dufise uko mushobora kwifashisha mu kuronka akayaga mutegerezwa kwihinkome zimwe nyene rero turiko turategura umunsi umwe gushira ibintu bitanga akayaga hano igihe dushobora gutunganya ibintu ubu twonezeregwa nimba mushaka kumviriza ubutumwa gusohoka kwa gatatu ubu twararonse ugusohoka kwinshi ariko turashobora gushira ukuboko kwacu burunda hano umwanya ukuvayo gutatu aho Imana mu ishusho y'inkingi y'umuriro yururutse guhamagara no gutandukanya abantu kandi ubu kuriko kuratandukanya abantu kandi tubona yuko igihe we yahamagara ukuvayo kwiwe kwa mbere yagiye imbere yabo mu nkingi y'umuriro hanyuma arabayobora abayobora mu gihugu aho yabonetse mu nyuma imbere yaho mu shusho y'umuntu yitwa Yesu Kristo yavuze ku mana hanyuma aja ku mana kandi hanyuma yatewe akagere hanyuma yaje guhamagara ihanga kuva mu bintu by'umubiri bari binjiyemo nk'uko bagize epfo muri Egiputa bahaye inzira icyaha no kukuntu kw'abanyegiputa hanyuma Imana yarabasohoye kandi ubu tubona yuko ubugira kabiri bafashwe mu munyago bw'inganji y'Abaroma ni hanyuma binjiye muri za nemera hanyuma bajya kure ugusenga kukuri hanyuma Imana ubugira kandi yarungitse ukundi kuvayo kandi yagaragaye mu ishusho y'umuntu yabo yayoboye abantu mu kuvayo kwa mbere yari inkingi y'umuriro rero igihe yaje ku isi mu gihugu aho we yabayoboye ese akarorero keza kazoba mu nganji imyaka igihumbi we ariko arayobora ishengero ubu tuzomubona kandi tuzoronka umubiri nk'uwiwe ubwiza kandi no munsi kubw'umuco w'ubutumwa bwiza uva mu muco inkingi y'umuriro iraboneka hagati muri twebwe ubumenyi bwayiyoboye uri mu binyamakuru kandi hose ku isi kandi byomi ubumenyi n'ibyampwemu byatawe nk'inkingi y'umuriro kubwa bya bimenyetso nyene kandi bya bintu nyene wakoze ibihe byose hanyuma ubu mu minsi hari ubushikuzi bwinshi n'ibindi ariko Imana yama yigaragaza ubwayo ubu turabona ibi kandi ni ikintu cyiza gute kumenya yuko runo rusago rwo ku isi umunsi umwe uno mubiri ushaje tugwaniramwo no kubabarizwamwo uzohindurwa hanyuma use n'umubiri wiwe bwite ubwiza hanyuma tuzomubona uko ameze hanyuma tuzomubona nawe mu gihugu turindiriye uno munsi yo hafi nko kutugira wiyumve nk'uko duhagaze hanyuma tukaririmba n'indiri igihugu cy'isezerano birashoboka ko bazoba bariko bararirimba iyo ndirimbo mu gikorane cyo kubatiza uko biri kose kuko iyo ni indirimbo yacu y'igikorane cyo kubatiza ubu kuri bene data baringana bari mu gihugu aho ibande zija kandi aho ariho kose ku isi buno butumwa nibwerekeje ku muntu wari we wese ku giti ciwe kandi nitwoshaka ko abantu biyumvira yuko turi nk'umugwi munaka canke umugwi w'abashikuzi bakoraniye hamwe kwitandukanya ubwacu bisa nuko tudafise ukwizera canke kwitandukanya ubwacu n'umuntu wari we wese canke gutandukana n'Imana canke gutandukana n'ishengero turi hamwe n'ishengero ariko turiko turagerageza gusa kwerekana ku bwampwe mu yera n'imfashanyo yiwe igituma ano macakubiri dufise no munsi ebwe ntayo twizera the reason for this segregation that we have today turizera yuko amashengero yose otegerejwe gukorana atari kwitandukanya abametodiste mu mugwi wabo abavatisti n'uwabo hanyuma aba onesi n'abatrinitariano n'ibindi dufise bose bitandukanije turizera ko twotegerejwe kuba turi hamwe nk'umubiri umwe uhambaye wa Yesu Kristo urindiriye kwakuza guhambaye ntibotegerejwe kwitandukanya na gato hanyuma iki kibatandukanya hategerezwa kuba impamvu nshingiro ituma tutari kumwe mu kuyiga ko natahuye mu kuyiga ko atari amabara y'urukoba rwacu kuko ab'umuhondo abirabura abinginagina abera bose batandukana mu madini atandukanye si ubwoko bw'indya dufungura twese tubinja zimwe wambara ubwoko bumwe bw'impunzu n'ibindi byose ariko ndabona aho ishingiro ryabyo riri ni umuntu yasize inzira yashyizweho n'inyigisho z'ubutumwa bwiza umuti weze kandi hategerezwa kuba uburyo bwo kwerekana neza na neza uri mukuri n'utari mukuri kandi uburyo bwonyene wobikoramwo ni ukutageza gushira insiguri yariyo yose mu ijambo risome gusa uko rimeze hanyuma ugizera uko nyene mugira umuntu we umuntu umwe ashiramo isiguro yiwe bwite bituma rivuga ikintu gitandukanye birisubiza ku idini ry'inkomoko ishengero katolika rya shengero katolika ryizera yuko kandi ijambo nta kintu ribifise ko kandi ko Imana iri mu ishengero ryayo hanyuma natwe abapolo nk'uko tubibona kandi nk'uko ibyashirwe Yohana 17 yuko bose bapuperanijwe hamwe kandi yuko ishengero katolika ryari nyina w'amadini yose kandi turabona yuko ideni ry'abapolo ryahumye cyane cyane rifise imibereho y'ishengero katolika bibiliya yita ishengero katolika umumaraya ikanita ishengero ry'abapolo ba maraya yuko umumaraya mukuru ari nyina w'abamaraya kandi abo ni abantu uyo ni umugore w'ingeso mbi atagendera mu masezerano y'ubukwe kandi twiyita umugeni wa Kristo mu gihe tubayeho nabi ni ibiki byogize umuntu mubi mu kubaho adakurikiza amategeko y'Imana yashyiriye umugeni wiwe ngo agendere ko uko niko ndabibona Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana ritananirwa niko rya ndabyizeye kandi kubw'ibyo turabona ko ishengero ry'abaporo kugira rigira idini ririkura ku byanditswe kugira rigira idini ryaryo abakozi b'Imana basengewe bifadikanize ibintu rero barazaho nigira no mu byumba ari amajana hanyuma bakamubwira bati mwene data Abraham we urasaba abantu gukora ibyo nta numwe yobihakana barazi yuko arukuri yemwe ndavuga nti yemwe kubera iki mutabikora yemwe arababona hamwe nobikora nzotangura gusaba umukati ntamu ndafise igikorwa ntegerezwa gushikira umwami yamara ntegerezwa gushikira abantu kandi sinoro nko bishikira ese mwo tahura yuko Kristo ari we cishimikizo cyacu bibiliya niyo twishimikiza murabona ariko murabona rero ivyo bishira ishengero ry'abaporoti neza na neza ahantu hamwe ni ishengero katolika ntirine zezwa ni ivyo simvuga sinabigize ikinyabupfura kuvuga ko batanezerewe ivyo bibiliya ivuga barizera bibiliya ariko murabona bafise ugukurikiranwa kw'intumwa nibyo shengero katolika ishingiye ko ikurikirana ry'abaporo ry'abapapa kandi bagaca bita Petero papa wa mbere ni abakurikira rero bizera ibyo barabyizeye bashimangiye kandi abaporoti murabona bakoranira hamwe kandi bakagira idini nkuko neza na neza babikoze Nikaya i Roma aho bashinze idini katolika Imana y'Nikaya kandi dusanga bomi ari bamwe bomi ni bamwe barataye ijambo ry'Imana kugira ngo bigirire idini murabona kandi iyo bize kukuri kwinshi gukomeye kugaragara nk'ibidasanzwe muri iki gihe ntibabimenyereye kubera yuko bigishijwe gusa ni umugenzo nta mugenzo n'umwe dufise uretse Bibiliya nta kintu na kimwe dufise uretse ijambo ry'Imana ryera kandi niryo duhagaze ko kandi rero uyu munsi ndashaka gusoma ibyanditswe umunota umwe gusa tubikuye ku ijambo ryera ry'Imana dutoroha mu gitabo cya Luka Mweranda igice cya 23 cya Luka Mweranda gushingira kubona urubuga rw'ivyo nipfuza kuvuga icyumbiro gisanzwe ku kintu nipfuza kuvuga ko kandi ubu muriko murarondera muri Luka Mweranda igice cya 23 kandi ndipfuza gusoma igice kimwe nibyo byonyine nkeneye kugishingira iki gitondo yo kushira ko rero turasoma igice cya 22 gice cya 23 murongo wa 33 igice cya 23 to place it up on. Now, we read the 23rd chapter, the 33rd verse of the 23rd chapter. Bashitse ahantu hitwa Nyabihanga bamubamba naho na za nkozi z'ibibi umwe iburyo bwiwe wundi ibumoso rero ndashaka gukuramwo amajambo ane muri ibyo dusomye gushinga ko ibyo nshaka kuvuga aho bamubambiye amajambo ane rero ubu ingingo yanje yitwa ndazanye ikirego ku mashengero n'amadini uyu munsi kandi na benshi mu bigenga kubona barabamvye Yesu Kristo ubundi bushashu uyu munsi ndabarega iki gitondo byitwa ikirego this morning it's called the indictment. Kandi ndifuza kubikoresha ukuntu nk'uku mengo ni icumba cya sentare ahari kandi inyuma ya byose arutari hamwe n'ishengero ni sentare. Bibiliya ivuga yuko ni intebe y'urubanza ko bitegerezwa gutangura mu nzu y'umwami. kandi ibi ni intebe y'ubwami nabunganira umucamanza hamwe n'ibyabona n'ibindi kandi ndafise uyu munsi nk'icabona cyanje ijambo ry'Imana kandi ikirego cyanje kigwanya amashengero uyu munsi rero sindiko ndazana umunyabyaha muri ibi ibindi ko ndabibabwira gusa ishengero kandi ni ukuba mu mabande ubu kandi ndaza kugerageza kubica ko ningoga na ningoga uko nshobora ndarega ururunganwe kubwo kubamba Yesu Kristo bwa kabiri kandi rero gukora ibi muri iki gihe tubamwo ndabikora ntegerezwa kwerekana icyemezo namba ntegerezwa kuzana ikirego utegerezwa kwerekana ikimenyetso cy'icyaha cyakozwe jewe ntegerezwa kuzana ikimenyetso kigaragaza ko ari byo ko ibyo ndiko ndavuga bizogira ifatiro imbere y'umucamanza mukuru ibyo kandi nk'umushingwa manza kuri kino kirego ko ijambo ry'Imana ribaye icabona cyanje ndarega runo runganwe kubwo kubamba ntegerezwa kwerekana kandi nzokwerekana ko iyo nkwe munyene iri mu bantu uyu munsi yazanye ukubamba kwa mbere kandi iriko ikora ikintu kimwe ntegerezwa kubikora namba kuzoba ukubamba ko babambye girizwa kwereka abantu ko nyifato nk'iyo mu bantu uyu munsi iri kikora cyo kimwe mu byampwemu ibyo bakoze mu by'umubiri ico gihe barabambye mu mubiri Yesu Kristo umwami Imana kandi ubu uyu munsi kubwa ijambo rimwe no kubwa mpwemu yeru umwe n'ijambo rimwe ndifuza kwereka amashengero hariya aho ahagaze ko bari ko bakora ikintu kimwe uyu munsi kandi Bibiliya yavuze ko babikoze kandi nerekane ko ari uyu munsi tubayemwo ntibyari gushobora gukogwa mu myaka mike iheze mvuze nti mu myaka 50 iheze ntibyari gushobora gukogwa ariko uyu munsi bibaye ku gihe cyiza kandi ntibyari gushobora gukogwa nk'umure mu myaka 10 iheze ariko birashobora gukogwa uyu munsi kuko igihe cyaheze turi mu gihe cya nyuma kandi ndizera nk'umukozi wiwe ko turi hafi neza kujabuka tuvuye muri iki gihugu tujya mu kende kubwivyo igihe cyo kwihana kubw'igihugu cyaraheze nizera yuko iki gihugu kidashobora kwihana ndizera yuko carenze umurongo hagati y'imbabazi no gucigura urubanza nibaza ko igihe gihengamye ku munzane mwene Data Branham imbere yuko utangura imburano zawe uhava ubyemeza gute ibi gusa ko ibyaba bimwe nk'ibyatumye Imana irimbura isi bitwagirira iby'imbere by'umwuzure ibyaha bimwe nk'ibyatumye irimbura isi muri Sodomu na Gomora birakwagira kandi ubu kandi dufise ibyemezo byose bya mpwemu birambitse imbere yacu ibyemezo byose bya mpwemu nkabirya bizwi ku isi yose byamanuye imbabazi z'Imana kuri rujya runganwe yuko kandi kubyanka byazanye gucibwa urubanza namba rero ubururunganwe baransi imbabazi nk'izo zashizwe hirya muri iyo minsi Imana yoba irenganya ibaretse bakagenda badaciriwe urubanza nk'uko Jack Moore umugenzi wanje yigeze kubivuga hamwe iki gihugu cyogenda kidahanywe n'Imana Imana yoca itegerezwa kuzura Sodomu na Gomora maze ikabasaba imbabazi kubona yarabaturiye bagatokombera rero turazi ko mu buryo bwa mpwemu bariko barakora nk'ibyo bintu nyene uyu munsi kuko bariko barabikora namba kubyintumbera imwe kandi mu buryo bumwe babikoze mu kubambwa kumwami mu mubiri bariko barabikora kubera ishari kubera ubuhumyi bwo muri mpemu ntibashaka kubibona ntibazovyumviriza Yesu mu rugendo rwiwe aha ku isi yavuze ati emwe mbega Yesaya Nihaba buzeko mufise amaso ariko ntimushobora kubona namatwi ariko ntimushobora kumva murabona impamvu imwe intumbero imwe n'ivyimviro bimwe bariko barazana kubambwa kwa Kristo kandi gushasha nkuko tuza tubishikiriza nyuma y'igihe gito nk'impamvu zimwe babikoreye ico gihe ntibashobora kuronka ikintu na kimwe kibagwanya ntibubahuka kugerageza kubigwanya kandi barazi ko ibyemezo biriho kandi barazi ko bibiri ivuguko kandi ikintu cyonyine bashobora gukora ni kubirogota ko nibyo na neza na neza rero hamwe n'ibi byose impamvu zimwe none ubu muri kije impamvu ndagira ujururunganwe kubambwa kwa Yesu Kristo kuba baramubambye kandi birabagira bakoresha amaboko y'amadini yanduye mabi yo kwikunda babambye umukama w'ubugingo yashaka kwiyereka abantu muvuga muti uwo muntu yene mwitanguriro jambo yariho kandi jambo yari imana kandi jambo ryahinduye umubiri kandi rigaragaza ubwaryo ijambo ryagaragaye mu mubiri hanyuma barica umubiri kuko ijambo ryagaragaye abaheburayo 13 ku murongo w'8 haravuga hati Yesu Kristo uko yararejo niko ari n'uyu munsi n'ibihe bitazoshira rya jambo nyene murabona kandi ku bw'iyo mpamvu nyene bariko baragerageza kubamija ubu tugaruke ku nyandiko zanje kugira ngo nsubire inyuma nshaka gufata hariya majambo ane reka nsigure hariya gisagara cera kurusha ibindi ku isi Yerusalemu hariya gisagara kirusha ibindi byo gusenga ku isi hariya bo abanyamadini benshi ku isi mu munsi mukuru w'ideni munsi mukuru wa Pasika hariya ahantu hamadini cyane igisagara gisenga cyane gikomeye mu madini yose umuyobozi wa byose hari yabo abanyamadini benshi ku isi yose bari bakoranye bavuye ku isi yose bambaye urupfu ruteye isoni rushobora kuba kwica umuntu yashoboye kwicwa yambaye ubusa bamwambuye impuzu ziwe yasuzuguye icagirizo bo ku musaraba afise igitambara kimuzengurutse ariko bamwambuye impuzu ziwe biteye isoni cyane hariya igisagara gikomeye cy'amadini bo abanyamadini benshi barabambye urupfu ruteye isoni cyane we umuntu afise agaciro kanini mbega ibyo ntibikwiye kugira ngo ururunganwe rucigwe kwiteka hariya umujyango w'amadini menshi amasengero yose yagiye hamwe ahantu hamwe bo abanyamadini cyane mu moko yose abantu bitwa ko basenga Imana cyane bakoraniye umunsi mukuru ukomeye wera babonye kwezwa kwa Pasika igihe barekugwa bakizubuca baja mu midegembyo kandi hariya bo muri kijya gihe abanyamadini benshi mu minsi mikuru y'amasengesho ahantu hasengegwa cyane bazaniye umujyanama w'ubugingo ikintu giteye isoni kurusha ibindi cyashobora gukogwa kwambura umuntu hanyuma ukamumanika ku giti kubera ko haravumwe niko amategeko basenga yavuga ko haravumwe umanitswe ku giti kandi yagizwe umuvumo ku bwacu kumwambura impuzu kumukubita no kumushinyagurira Imana nyirijuru kumwambura impuzu no kumutera imisumari ku musaraba we hariya bo babambye we mu gihano cy'urupfu rw'abaroma urupfu ruteye isoni cyane uyu munsi bigoraswa urupfu ruteye isoni muri iki gihe sugukogwa sukugongwa n'umuduga hamugapfa gutwagwa n'amazi guturirwa n'umuriro ariko urupfu ruteye isoni muri iki gihe ni igihano cy'urupfu ku mugaragaro ahisi yose igucurira kwiteka kandi kagwagiriza icya kandi si yose yarashoboye ukuboko kuri uwo muntu igira ko imucira kwiteka iravuga ko yigi yagiriye icya kandi yari nzira karengane gutyo arapfa ashiriwe kwiteka n'umwansi si abagenzi biwe si amategeko yiwe yamara abambwa n'umwansi umujyanama w'ubugingo umuntu w'agaciro karengeje yigeze kubaho canke azogwigera kubaho Yesu Kristo we umuntu w'agaciro karengeje mufate neza ibyo ubwo mu gihe turiko turatira ishingiro ry'ibyo uyu munsi ubu murashobora kwibaza ahantu nka Yerusalemu aho kuva imyaka 25 canke birenga canke imyaka 100 nshobora kuba navuze byinshi kuri byo ishobora kuba yari hafi nk'imyaka 108 cyangwa 9 cyangwa ikintu nk'icyo sinzi neza ingahe uyuhe mwanya wahaciye kuvya igihe Salomo yari yubatse urusengero nibaza nk'imyaka 108 ikintu nk'icyo kandi bari barindiriye umunsi Mesiya yategerezwa kuza bari bakoraniye ngaho ngo bahimbaze Pasika iyumvire gato ibyo bintu bo abari ku mutwe w'abafarisayo bose abasadukayo n'abandi bantu mu gikorane cagakura kugira ngo basenge Imana ahantu hera kuruta hose Yerusalemu ingoro y'umwami n'ihanga ry'umwami ryafashe umwami ubwiwe kandi riramubamba igihano cy'urupfu mbega ibara none amajambo ane baravuze bati hariya bo babambye we none uracerekana bibiliya urabona n'amajambo ane gusa ariko birivuga ukuri kwayo none jewe ngomba guca hirya no hino sobanura ibyo ndiko ndavuga ariko bibiliya ntitegereza gusigura na kimwe byose ni ukuri gusa kubw'ibyo bibiliya ntitegerezwa gusigura ikintu na kimwe ntikeneye kubisigura nk'uko ari ukuri kose ngayo amajambo ane yuzuye hamwe agize ukuri ndaja kugerageza kuyasigura kandi kugerageza kuyisigura neza byokora inzu y'ibitabo nta buryo kuri jewe bwo gusigura ayo majambo ane ariko ubumaze kubufasha bwiwe yatumye byandikwa tugerageze gusigura aya majambo ane kubizana mu buryo abantu bo bitahura icyo dufise imbere yacu ubu dufise ukubambwa kwa mbere kuri imbere yacu ahantu hera gusumba ahandi hose ihanga risenga gusumba ayandi yose urupfu ruteye isoni gusumba izindi zose ku muntu w'igiciro gusumba abandi bose yo ni ikinyurane nk'icyo mana we yo mana we ni akamara maza ubu dufate ubwa mbere ijambo rya mbere hariya turivuge ko mu minota mikeyi imbere y'uko tuzana ikirego turabicirya nino maze tubereke ibyo bari ko barakora hanyuma turaza kubona nambi ikirego canje arico canke ataricho hari Yerusalemu ahantu hera yoroheje gusumba handi kubera urusengero rwari hari ahantu hera gusumba handi kubera ni hari urusengero kandi abayuda bava ku isi yose bakoranira aho hantu hamwe ibihugu by'ihuriro ryo gusenga aha rushirije ahantu hahambaye kuruta ahandi ho gusengera habaho hari Yerusalemu urusengero rwari hariya nuko handiswe abantu bose bategerezwa gusengera Yerusalemu nibyo koko niko ihuriro ryo gusenga kandi uno munsi urabumva umwe muri bo ashaka kuvuga bavuga bati yo tuje muri ibi bikorane bihambaye aho aya madini abifise kandi rero dufise ukugurura mu gisagara cya Vatikano n'iyimikwa y'abapapa n'ibindi bose bavuga bati twese twotegerejwe kuja mu kibanza cy'abametodiste bahurira canke mu gikorane cya bibiliya cy'ababatiste canke twotegerejwe twese kuja i Roma kandi hariya niho hari ihuriro rihambaye niko bavuga rya gikristo mu gihe cy'intambara ya nyuma igihe Roma yagwa aba basoda b'abadagi benshi muri mwebwe bene data ibi murabizi abo basoda b'abadagi binyegeje mu gisagara cy'i Vatikano hariya kandi barasa abanyamerika mu gihe bo babandanya bazaho bari mwene data Frank na mwene data Robertson kandi benshi na mwene data Bila na benshi muri abo bene data muri iyo ntambara barabizi kandi murabizi kwatanze itegeko yuko bategerezwa kurasa kuri kijya gisagara mwebwe abanyamerika mwagumye hariya muca mu byumba aho gutumbereza ko ariko kuri Westminster Abbey mu Bwongereza mwashobora kuharasa atangorane aho niho abaporoti bakoranira rero ntangorane yari hari yo kudaharasa ariko nta kurasa kuri Vatican kuko mu gihe umukuru w'igihugu Roosevelt narumvise ijambo giwe igihe yari vuga ku radio yiga Giga Joro gitwa ikiganiro iruhande y'umuriro yavuze ati igihe Roma yagwa yavuze ati mbega ibimaramare kuko Roma ari umutwe w'ya Gikristo bose mwashobora kwibaza umuporoti avuga ibyo rero ihuriro rihambaye y'idini rya Gikristo yemwe tugiye kurishira nk'Yerusalemu namba mubyifuza namba mwifuza kubikora reka tubishire Yerusalemu umutwe w'ibindi bintu byose abakuru bo mwikombe n'abafarisayo n'abasadukayo bose ba Yerusalemu aho hari by'ukuri cicaro gikuru kandi mu buzima bw'idini mutegerezwa kwereka ko ishengero katolika ari nyina wayandi yose atankeka ni kwari kandi byatanguriye kuri Pentecote aho niho bageze igihe bashingira idini ubutwe bw'abaporoti turi abashiga ko kandi batoya bariga shengero kandi ubereka tuvugeho bahariyo Ivatikano uyu munsi canke hari Yerusalemu nk'uko ryari kuri rya munsi igihe abantu bose bategerezwa kuri Yerusalemu gukora gusenga ni kuko babikoze mu gihe cha Yesu ni kuki bavuga ko abantu bose botegereje gusengera Yerusalemu kubera hari ahantu hamwe honye n'Imana izofatanya no muntu ni umunsi ni minsi ya maraso y'ikimazi iyo niyo mpamvu bategerezwa kuri Yerusalemu Imana nizohurira na rimwe n'umuntu ahandi hantu na hamwe kiretse munsi ya maraso iyo ukeneye amaraso rero ahantu hamwe ho guhurira n'Imana hakuweho Imana yafashe ingingo yayo ya mbere mu itongo rya Edeni yuko amaraso yashyizweho nk'iki mazi kandi aho niho hantu hambere Imana ihurira n'umuntu rero kandi aho niho hantu yonyene Imana yigeze guhurira n'umuntu kandi niho hantu honyene ihurira n'umuntu no munsi ni munsi ya maraso y'ikimazi yasheshwe murabona sindazwe ishinga namba uri umumethodist umubatist umupresbyterian namba mushobora kwibagira ubudasabwanyo umukatolika w'i Roma cyo buri cyose kandi akazoza munsi ukazoza munsi ya maraso yasheshwe Imana izohura natwe twese hari aho niyo dushobora guhurira twese hanyuma tugafatanya ku kibuga kimwe ariko atari uko nzohurira nawe gusa kuko ari umumethodiste nzohurira nawe gusa kuko uri umupentekote azohurira nawe kubera ikintu kimwe cyonyene ko uri munsi y'amaraso yashejwe ibyaha byawe byamaze kwatugwa kandi wabikuwe ko munyonga yiwe rero ni kubw'amaraso kandi amaraso yamari imbere yiwe kandi kubw'ibyo ashobora kubona honyine biciye muri ajya maraso yasheshwe kandi urera nka sheregi murabona igihe watuye ibyaha byawe atari uko ntuzi hariya ntushobora gufatanya nico gituma mutabona ibintu bishika mu mashengero bavuga ko bizera maraso ariko bakanka inzira nyayo yo gushika ikikira ayo maraso ijambo murabona hariho uburyo bumwe gusa Imana yabaha ya bahariramwo iryo jambo ntuzokwigera wubaha iryo jambo ngo uze uvuge uti ndi umukatolika w'i Roma nsavye ko ibi bikogwa nshobora kubikora waba umumethodiste waba umbatiste cyangwa umupandekote nshobora kubikora uburyo bwonyine ushobora kubikora ni munsi y'imbabazi z'Imana uciye mu buntu bwayo n'ukuza uciye mu maraso yamenetse ya Yesu Kristo ukavuga uti mwami ndi shuje rya sezerano murabona hanyuma rero namba by'ukuri uri munsi y'amaraso Imana itegerezwa gushitsa rya jambo ariko ubwa mbere utegerezwa kuba munsi y'amaraso murabona ubu ntibitangaje ko badashobora kwizera ibitangaza ntibitangaje ko mudashobora kwizera ibintu by'isigabwenge ntibitangaje ko babicira kwiteka icyatumye babicira kwiteka hariya nicyo gituma babicira kwiteka uyu munsi bagigwa n'icyaha nk'uko bishoboka kuko munsi y'amaraso yamenetse gusa kandi uko wokubahuka mwene data mutoya yubahuka uciye mu kwicisha bugufi gufatira Imana ku ijambo ryayo maze akagenda hariya akatura ibyaha byiwe kandi akibagira bijya byizerwa by'ibinyoma n'ibindi agaragaza hariya munsi y'amaraso kandi akayizera rero bashaka kumwita umushikuzi bashaka kumushyira mu mugwi wa kuko twobivuga si ijambo ryiza ryo gukoresha kuri arutare ariko kugira ngo mu bitahure ni akaze ze none ubundi twese ni turutuzeze murabona uwizera ni akazeze kutizera n'utizera ni akazeze kuwizera none akazeze ninde murabona umurimyi ni akazeze kumugwiza tunga mugwiza tunga ni akazeze kumurimyi murabona none ninde uko biri kose ndababwira gakiza ni ikibazo cy'umuntu kugiti ciwe n'Imana wenyene umuntu kugiti ciwe turondira gakiza kacu dutinya duhinda gashitsi kandi nta rundi rufatiro nzi kumwigisha muri iki gitondo canke kumukozi wa Kristo nko kubishingira ku jambo sinshobora kubishira ku kindi cyari cyo cyose none tubona hariya rero yuko munsi y'amaraso gusa rero duhiri Yerusalemu kandi Kristo ni umwagazi w'intama watanzwe kwikimaze n'uyu munsi hari abantu hamwe gusa Imana izohurirayo n'umuntu naho ni munsi y'amaraso ya Yesu Kristo ahandi hantu hose haciwe kwiteka Imana ntizokwigera ibyumva ushobora gukora ibishobisho by'ubwoko bwose integuro z'ubwoko bwose no guhana imikono no gusimba ukaronka amaraso n'umuriro n'umwotsi n'ibindi bintu byose ariko mu gihe ubwo buzima utagereranywa n'ijambo n'Imana ngo yigaragaze muri ubwo muri ubwo buzima ico gihe nibikenewe kubigerageza kuko uri hanze kandi Imana ntizokwigera ihura nabyo gucitsaho bishiriwe munsi y'ukurindwa n'amaraso ukwaru kuri rero murabona mu byanditswe turafise Yerusalemu ishengero rirayifise ni mwijuru Yerusalemu yo mwijuru aho Imana iri Imana kandi uyu munsi si kubwaza nemera cyangwa ikindi kintu tugerageza kubigira Yerusalemu twari twifuza abametodiste bifuza ubu bifuza ko icyicaro gikuru cya metodiste kiba Yerusalemu abakatolika bifuza ko iba i Roma kandi ahantu hatandukanye dufise icyicaro gikuru byacu twifuza guhagira Yerusalemu yacu ariko bibirivuga ngo Yerusalemu yacu iva hejuru ikaba nyina w'abizera bose rero kandi Kristo ni umwagazi w'intama watanzwe n'Imana raba ukuntu byari bibereye ubu byerekana yuko Yerusalemu yari ku mpera yayo byari mu ngiro gushika kuri iyo saha maraso y'umwagazi w'intama yari ameze neza gushika uwo munsi ariko ubu ku munsi wo kubandwa birahinduka uburyo bwo gukora bwa kera buraheze hariho uburyo bushasha kandi umwagazi w'intama yari kimazi umwagazi w'intama umwagazi w'intama umwagazi yari ku butaka bariko baracurubanza kandi bakora hari ibyo bintu nyene bategerezwa gukora nivyo Imana ihezagigwe kubwo kubona uyu muco w'igitangaza wo mwijuru muri iminsi ya nyuma mu bisanzwe amashengero akora kumwe uyu munsi gushika igihe aho idini ryacigwa kwiteka kandi rigaragaye ko ryonona ijambo rya Kristo ni uhereye aho ijambo riza kandi ijambo ryonyene uhereye aho umwagazi w'intama wa kera wa pasika wakuweho hanyuma Kristo ahinduka umwagazi ziwacu ku munsi wo kubambwa kandi umunsi idini ryabamba ijambo ry'Imana hanyuma ikemeza za nemera mu kibanza cy'ijambo n'uwo munsi ijambo ryagize akamaro korosha byarashitse vuba itegereze ubwa kabiri ubwa mbere hariya Yerusalemu ubwa kabiri bo bande Abayuda abasenzi mubyumvire ko abasenzi ubwabo bariko barica onyene bavuga ko basenga mwoshobora kwibaza ikintu nk'ico nk'abantu bazi ubwenge babaherezi bigishijwe bafise impapuro z'umutsindo zo hejuru gushikaho bashobora kumbure bo bashobora kuba bavuye mu runganwe runaka imbere canke umuryango ndetse imbere yo kuba umuherezi bategerezwa kuba abarewi Base base wabo bari barabaherezi. Basekuru barabaherezi. Basekuruza barabaherezi. Kandi bategerezwa kubaho ubuzima batsinzwe n'akadome kamwe babicisha mabuye. Ntibigera babaharira abera by'ukuri, ariko ukwera bigize ubwabo bategerezwa gukora nk'uko ngo byerekane neza imbere y'ishengero ryabo. Muri bo Yesu yavuze ati, mwuzuye amagufa y'abapfuye. Ese ingene nshobora kuzana ikirego neza hariya kandi umuntu aziko ibyo ari ukuri, iri jambo ari ukuri, hanyuma akagira imyiyumvikano kuri ryo kugira yerekane imbere y'ikoraniro, ndafise uburenganzira bwo kubarega neza nshimikije ijambo ry'Imana. Itegereze neza bo abasenza, abantu bari bararindiriye isezerano, abantu bari barindiriye ibihe birebire, kandi atacu bakora kiretse kuba buri gihe mu iseminari. Ariko bari baragabuye ijambo bijanye n'inyigisho za seminari, ariko bari babuze ukuri kwaryo abaherezi, abakozi b'Imana b'icyo gihe. Hariya ku cicaro gikuru cyabo bo abakozi b'Imana b'icyo gihe bariko barica Imana nyene umwagazi nyene uwo nyene bavuga ko basenga baramwishe. Kandi uno munsi ndareze uyu mugwi w'abakozi b'Imana batumwe muri za nemera zabo n'amadini, bariko babambira ahantu Imana nyene bavuga ko bakunda kandi bakorera. Ndareze aba bakozi b'Imana mu izina ry'Umwami Yesu ku kwizerwa byabo bavuga ko iminsi y'ibitangaza yaraheze, kandi ko urubatizo rwo mu mazi mu izina rya Yesu Kristo rudakwiye kandi atari rwiza. Ku ijambo ryose basubirije na za nemera, nabaretse nk'abatsinzwe n'urubanza, kandi amaraso ya Yesu Kristo ari ku biganza byabo kubwo gusubira kubamba Umwami Yesu ubugira kabiri. Bariko babamba Kristo ku mugaragaro no kubaka ikintu bategerejwe kubaka, hanyuma bagisubirije n'ikindi kintu mu kibanza cyacu nemera ishengero kugira ngo bavugangwe. Hariya bo abategerejwe kumenya neza ibyari byo namba bari umuntu yotegerejwe kumenya neza, bategerezwa kuba abo bakozi b'Imana. Namba hari abantu bomenye kurusha bategerejwe kuba abarongo ya madini b'icyo gihe. Namba hari umuntu yotegerejwe kumenya ni abasenyeri n'abakuru b'abasenyeri n'abakozi b'Imana nabigisha b'iby'Imana bategerejwe kumenya ibitandukanye, ariko kuki batobishoboye? Mbega ukwiyunguruza, mbega ni iki dufise imbere yacu hano atari ukwivuguruza? Bavuga ko basenga Imana kandi bariko bica umwami w'ubugingo bo hariya baramubambye, kandi naho basubiriye gukora cya kintu nyene kuko we ni jambo. Icyo nicyo cyari gusa ukugaragaza ijambo, kandi nicyo ari uno munsi kugaragaza ku ijambo gusa. Bigerageza kuronka umuntu rishobora kwigaragazamo bwiwe, kandi aba bantu bashira kuri by'Imana ikoraniro, kandi namba habaye ikintu hanyuma kikavugirwa mu ikoraniro bagishyira ku iteka havugirwa ubutumwa kuri ya rutari, kandi ndibavuga bati n'agashikuzo mukigire kure mu gukora ibyo bamba babambye Yesu Kristo mu mwaka w'1963, kandi batsindwa nka bajya abantu bari kurujya munsi. Ni imvugo iteye ubwoba ariko nukuri kubyerekeye, be neza na neza ibyo bakora uno munsi. kandi kuvyerekeye ibyo bintu kuvyerekeye ibyo kubamba Kristo mu ntumbero y'uko ijambo barikura mu bantu nineza na neza ibyo bakoze hari ijambo nyene Imana yagaragaza mu mwana wiwe bwite kwerekana uwari uwo yari kandi umwe bavuga ko bakunda Yehova yari yigaragaje ubwiwe bijanye n'ibyanditswe yari yakoze neza na neza ibyo yari yavuze ko yokoze kandi yari yabigaragaje imbere yabo kubwo urukundo rw'imigwi yabo n'amasengero n'ibindi nk'ibyo bashyiriye ku iteka umwami w'ubugingo. Nanjye ndaciriye ku iteka uwo mugwi nyene uno munsi kandi ndabareze nk'abatsinzwe imbere y'Imana n'ijambo ry'Imana ko bariko barakora cya kintu nyene ururunganwe rurarezwe. Nibuke Abaheburayo 13 ku 18 ni wawundi nyene juno munsi no mu bihe bitazocira. Bamushengeje bati kubera yuko ivyizegwa byawe bitari kumwemera kandi mu mitima yabo bari bazi binyuranye. Mbega Nikodemu mu gice cya 3 cya Yohana ntiyabivuze neza. Mwigisha, twebwe abafarisayo abavuga butumwa abigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana kuko atamuntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Murabona babishingiye ntahe ku mugaragaro n'umwe mu bagabo babazwi kandi kubera za nemera zabo babambye Kristo. Kandi uyu munsi nta musomyi adashobora gusoma ibyakozwe n'intumwa 2:38 nk'uko nshobora kubisoma n'ibindi sigaye neza nk'uko nshobora kubisoma ariko kubera za nemera zabo kandi kubera ikarata zabo z'amadini yabo bafise mu mifuko ikimenyetso cy'igikoko bagenda na kuri bo hirya no hino nta makarata y'ugufatanya kandi bafata ibyo bintu bakibambira ubwabo Yesu Kristo bugira kandi maze bakamubambira imbere y'abantu kandi bakarogota ku Mana nyene yasezeranije kubikora bakazanira abantu muvumo. Rero ngaho si umunyabyabo ni ukuvuga ishengero gico gihe babonye amakosa ku muntu yari ijambo. Babonye amakosa ku muntu yari ijambo, ubu babona amakosa mu ijambo rikorera biciye mu muntu. Murabona binyuranije ikiri mu muntu uyu mpemu yera amukoreramo ni icyemezo cy'Imana. Bamenye bate ko iri ari Kristo kubera yuko ibikorwa byiwe byagaragaza icyo yari cyo. Yavuze ati ninde muri mwebwe yonyagiriza icyana koze nimba ntakoze neza na neza icyo ibyanditswe bivuga ko notegerejwe gukora kandi ninde hagire umbwira ahantu hanaka nananiwe nimba nterekanye ibimenyetso byose ko ndi Mesiya ko ari jewe nyene mwasezeranije. Rero bavuze bati emwe dufita Mose kwizera Mose ati iyo mwizera Mose nanje mwamunyizeye. Iyo Mose yabonye umunsi wanje kandi yari ahahamiye kuba muri uyu munsi. Mose yabonye kure n'abahanuzi none ehe muri ngaha muba neza hafi yavyo ariko mucurubanza ati mwandi yaryamwe ati nshobora kugenzura ijuru uko risa ariko ikimenyetso cy'igihe nshobora kukigenzura. Ehenge ivyo ikimenyetso cy'igihe bamushize mu yuhe mugwe umuntu ashikuza umusazi ego basanze amakosa mu muntu yari jambo. Yari ijambo Yohana igice cya mbere harabigaragaza bwa mbere na mbere jambo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Yari ijambo ry'Imana rizima kuko yerekana Imana muri we. Yari yiyeguruye ijambo ry'Imana cyane gose gushikaho we n'ijambo bari kimwe kandi ibyo nivyo ishengero ryari rikwiye kuba muri iki gihe ko ijambo ry'Imana ari ryarindi. Washobora kuba igice cy'iryo jambo gute mu gihe urihakana hafi byose kandi impamvu bikogwa si ukubera abantu. Nicyo gituma nibaza ko Imana yambwiye ku bijyanye no kwita abantu bayo abariki na abariketa. Ni ukubera aya madini yikunda yatumye abo bantu aho hanze babaho mu buryo bubayeho babambye ukuri kandi abantu babyita ukurogota kandi babigira ukurogota ahubwo babyita gushikuza n'ibindi n'ibindi kandi batazi ko barogota ku Mana nyene baja gukorera mu masengero. Kubw'ibyo shengeje uyu mugwi w'abanyedini uyu munsi ndashengeje ururunganwe mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana muriko muramubamba ubugira kandi raba uko yarareje uyu munsi ni kwari niko azokwama ibihe bidashira ijambo ry'Imana ryagaragariye mu muntu gereranya izo karuvariyo zibiri n'ibirego byazo mwibuke kubera yuko yigize Imana ntizizokwemera ko uyu mugabo atuganza n'ikiye kirego bari gutora mu nama muri ico gitondo igihe babamba Yesu yigize Imana yari Imana kandi yarakuye isabato kandi yari umwami w'isabato bamuciriye urubanza kubera yuko yigize Imana nta burenganzira ufise bwo gukora ibyo nta burenganzira ufise abaherezi bakuru bacu nimba bari ikintu kiza kiza giciye ku baherezi rero mugereranye ivyo na karuvariyo y'uyu munsi yemwe Imana byaranezereje cyane data Imana muhe mu kuzura umwana wayo bwite yaramtwikiriye Maria na mpemu yera ica izano mubere washobora kumukorera no gukorera umugambi wiwe kuri we Imana yari muri Kristo ubumana bwuzuye mu mubere muri we ishushanya ico Imana yari ku bantu ireka isi yose imenye ico Imana yashaka kuri buri muntu aba umuhungu n'umukobwa yafasha umugabo umwe maze arabiko ora kandi kubera yuko ati fatanije n'inzego zabo z'amadini baciye bamucira urubanza kongera baramubamba rero gereranya iyo karuvariyo n'uyu munsi kubera ukwikeka kw'amadini kubera kutita ku bintu hagati y'amabanga bategerejwe kumenya ijambo ry'Imana n'umugambi kubwebi Imana ishobora gufata umugwi muto w'abantu ishobora gukoreramwo ahantu hanaka maze ikiyerekano bwayo kuba icisha bugufi ku ijambo kandi ntibashobora kuvuga ko atari byo ntibashobora kuvuga ko atobikoze kuko ikoraniro ryabo ryaravyiboneye byari imbere yabo ntibashobora kubihakana ntibashobora guhakana ibyo avuga kuko ijambo nyine bavuze ko bizera n'iryo nyine byemeje ko we kubera yuko Imana yafashe ijambo ryategerezwa kuba Mesiya maze igerekanira mu muntu kandi bategerezwa kumwikura nibwo buryo bwonyine bashobora kubandanya kwari ukwikura Mesiya kandi babikoze biciye mu buhumyi no mu butamenya batitaye ku nyigisho zabo bari abahanga abanyabwenge mu mvugo y'isi nk'uko twagereranije ijoro rimwe igihe umuco wakubise wa mutware w'umutunzi akiri muto rabi cyo yakoze yaranze umuntu azi ubwenge Pawulo uyundi muntu azi ubwenge umuco uramukubita yakoze iki yarawemeye yarabyibagiye ibyo yigeze kumenya byose kugira ngo amenye Kristo ibyo byatumye ubuzima bwiwe bubera ubutumwa bwiza ubutumwa bwo mu ijoro ry'inguheze ehe nguyo uno munsi gumbure ukwita umuntu umwe muto yagiye yari afise umuhamagaro w'Imana yumva aja mu iseminari imwe maze yiga ibyizegwa bimwe ategerezwa kubaho akurikiza ibyo byizegwa canke asubiza ikarata yiwe gufatana abikoze ashigwa ko ikimenyetso kirabura nta wundi azomwakira kuko igihe kimwe yari umunywanyi w'idini ikintu nk'icyo none ubu nta kikirimwo babonye yuko hari ikintu gitagenda neza muri uyu mugabo kandi ntibazomwakira mu ishengero ryabo mu gishengero rirondera ikimenyetso kimwe gusa ni ukuvuga nimba yemera ibyo bizera nimba afise ikarata nimba ari umumetodiste nimba ari umunywanyi w'idini dini canke ari wo muba oneness canke umunyabutatu canke ico coba ari cyo cyose Church of God canke ari mu byubahiro by'abametodi by'abapanekoti canke nibyo byubahiro byose nimba afisi karata bumva yuko icicaro gikuru camurabye kikagerageze byimviro byiwe bakanamusuzumisha kumuganga w'indwara zo mu mutwe bakaraba nimba igipimo cy'ubwenge ciwe kiri hejuru bikwiye ku buryo ishobora kuvuga imbere yabo atari uko baramwanka nibyo ariko murabona ishengero ryari rikwiye kwitegereza ikiganza cy'umwami bikaraba nimba Imana yamuhaye uburenganzira bwayo canke itabumuhaye Ibyo nibyo twari dukuye kuraba ari kuyo munsi bamubamba umwana w'Imana gushasha iyo umuntu ashoboye kubwo ubuntu bw'Imana ahamagawe n'Imana akareka Imana kigaragaza muri wati ibikorwa nkora namwe muzobikora itegereze umunsi tubayemo bo bafata iyo karuvariyo nyene turabishobora muri iki gitondo kandi kubwiyo mpamvu nyene rero bari bazi yuko kwari ukuri ariko kubera ishari kwikeka Yesu ya baba ya babwiye iki ariko rutoke rw'Imana nigwaba arigo rushoboza gusenda abadayimoni none mweho muyasenda ku bwande reka baba bere umucamanza murabona nimba jewe nkoresha rutoke rw'Imana mu gusenda abadayimoni rero nkuko mwabumvise bavuga bati urashobora kwemeza ko ari urutoke rw'Imana nipfuza kubona nipfuza kumva ico kibazo bakimubajije bari bazi ubwenge cyane ku bw'ibyo mwitegereze kubera yigira Imana kandi yari Imana kandi ntituzomureka atuganze ariko rero cya kintu kwa kurira nyene kwa kera kurasubira kuza kuti iyo bibiliya yanditswe n'umuntu niko bavuga ntitutegerezwa kubaho tuyikurikiza iyo ni Imana iyo ni ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo ejo nariko ndavugana n'umuntu aravuga ati yemwe birashoboka ko hari umuntu yanditse bebereya navuze nti ego ariho izina giwe ntumuzi nk'Imana yanditswe mu kiringo cy'imyaka 400 mu buriburi ibyanditswe uhereye hariya nyuma kuri Yobu kuza gushyira ku isezerano rishasha kandi yanditswe mu myaka 400 kandi nyuma y'imyaka 400 kandi yanditswe n'abantu batandukanye kandi batazinanye mu bice bitandukanye by'igihugu kandi nta jambo na rimwe rishyira ku itekerende ndasaba hagire umuntu aza munsi y'amaraso ya Yesu Kristo hanyuma asaba isezerano na rimwe riri muri iyo Imana itegerezwa kuri bunga bunga ariko ntavyo bakora bazoza bavuge bati ewe mwami shaka gukora ikintu kinaka ima ingabiri hamba haleluya mwami mani habwe cyubahiro ndizera yuko nabironsa haleluya ntibishobora gukora urashobora kubyinjizamo ibyigwa by'ubwenge ariko ntibyokora Imana itegerezwa gutahura uko kwihana Imana itegerezwa kubikora turashobora kuvuga byinshi kuri byo ariko ndizera ko muri ko murabitahura itegereze ariko rero ntibashaka ko ijambo kyobaganza mvuze nti umwe wese muri mwebwe asubira inyuma mwabatijwe nabe mwabatijwe mu ishengero katolika urinde kutubwira ivyo ntabwo ari jewe ni jambo ariko ndababwire turizera sindajwe ishinga nivyo mwizera nivyo bibiliya ivuga ariko ntidutegerezwa kubaho tubyesonga murabikora atari uko muri munsi y'urubanza rw'ibibiliya kuko umuntu wese azokura ku ijambo rimwe cyangwa ngo yongere ko rimwe ivyo nyene bizokugwa ku mugabane wabo ku gitabo cy'ubugingo yaba ari umukozi w'Imana umuntu w'ikidini cyari cyo cyose cyari mutegerezwa kuja munsi y'uburongozi bw'iri jambo kuko ni Imana bibiliya ivuga yuko ari Imana ntituzorireka ntituganze nifatira za nemera zabo n'amadini n'ibintu by'imbura kimazi byabo bizera kandi byasizwe n'umugwi w'abantu bakabishira mu gishingo cy'ijambo ry'Imana nibiki bakoze bahisemwo bara umwicanyi mu gishingo cy'umwana w'Imana kuri wa munsi w'ibambwa rya mbere kandi no munsi bariko barafata ijambo rinaka ry'umuntu ari ububeshi kandi inzira y'urupfu hanyuma bakanka gufata inzira y'ubugingo ijambo ry'Imana ndashiriye ku iteka rurunganwe ndarushengeje mu ijambo ry'Imana yuko bihenze bagigwa kubamba no kugerageza kubamba mpemu bahamagarira umuvyuro ahantu hose ni gute mwoshobora umuvyuro mu gihe cy'ijambo ryonyine ridashobora gukorera mu bantu Shaka umuntu munaka anyishure rishobora gute gukora mu gihe mu hakana umuviro ubwawo. Rero umuhanuzi yababwiye ati bafise ishusho y'Imana, ishusho zabo ubwabo hariya kera bahakanye ijambo ry'ubugingo. Uko basa uno munsi banka ca kintu nyene gishobora kuzana umuviro zanemera zabo n'ishusho zabo. Ego mugenzi, bafata idini na zanemera zabo mu gishingo cya rya jambo kandi zibamba ijambo ryiwe no kugira ijambo ryiwe ntirigira ubushobozi ku bantu igihe no kubona ijambo ry'Imana rigaragara no kwishyira ubwaryo. Yuko Imana yasezeranye yari gukora ibi kandi ngaha ariko arabikora, kandi baranishinyagurira no kuri jakure ni ukurogota kandi bagerageza kubamba ijambo ubwaryo. Kuki baribamba? Ntibashobora kubamba ijambo nk'uko batoshobora kubamba Imana. Bari gushobora kubamba umubiri uwo Imana yarimwo, umwana w'Imana uwo bari kubamba, ariko ntibari kubamba Imana. Yategerezwa kuba icyo gihe guharugwa kw'ikimazi kuzana abana benshi batoranijwe ku bugingo budashira. Bategerezwa kubikora icyo gihe, ariko ntibashobora kubikora ubu. Ntibashobora kubikora kuko ijambo ubwaryo rizoguma ari rizima. Ariko bo bagiriki bakora guti? Uriko uravuga iki none mu vugabutumwa? Uriko urubaka ahantu hawe ho havugirwa ubutumwa ngaha? Kugira mu mubambe rero bariko barabamba inkomezi z'ubutumwa bwiza ku bantu bakoresheje nazanemera zabo. Uko niko kubamba, yuko aho abantu bose bashize muri buno buruhukiro bunini bw'abapfuye bita amashengero, amadini no gushiraho umurongo wazanemera, kandi ibyo ijambo ry'Imana ntirishobora kugira inkomezi kuri bo kuko bacira kwiteka ibintu Kristo yavuze ko byari kuba. Zi ibijanye n'uko zanemera zabo ziri, kandi Yesu ntiyaje nk'uko bo bamwitega ko yari kuza. Yaje ukuntu Imana yamutumye, kandi yaje neza na neza hamwe n'ijambo. Nta gitangaje ko yavuze yuko yihishije amaso y'abanyabwenge n'abahambaye, hanyuma ayihishurira abana bato biteguye kwiga. Murabona yo babambye inkomezi z'ijambo. Ndafise ibyanditswe byinshi ngano somabiri nk'ibitange bitatu bararibamba. Muvuga muti babambye gute ijambo? Igihe Yesu yavuze yuko ari wa wundi ejo uno munsi n'ibihe bitazoshira, Abaheburayo 13 ku murongo w'8 bavuga bati mu buryo bumwe we ameze uko. Murabona ni byiza. Kandi Yesu yavuze icyagezwe ciwe cya nyuma ku ishengero: mugende ku isi yose, Mariko 16, mugende ku isi yose mwigisha ubutumwa. Ibi bimenyetso bizoboneka kubizera isi yose, ku caremwe cyose, kandi nta gihe nta n'igice burashikira. Kandi hariho imiliyoni zipfa buri mwaka zitarigera zumva izina rya Yesu. Rero aracari amategeko rusange, kiracari cyagezwe cy'Imana isi yose, kandi mwigisha ubutumwa bwiza ku caremwe cyose. Uwizera akabatizwa azokizwa, utizera azocigwa ku iteka. Kandi ibi bimenyetso bizoboneka ku bizera mu izina ryanje: bazosenda abadayimoni, bazovuga indimi nsha, nibafata inzoka cyangwa banywa ibintu byica, ntacyo bizobagira. Nibarambika ku biganza byabo ku bagwaye bazokira. Hanyuma baravuga bati ivyo byari bya kiriya gihe. Hanyuma bakagira ibyagezwe by'Imana ibidafise icyo bimaze kurebe, kandi barabamba ububasha bw'ijambo ku bw'abantu. Amen. Petero yavuze ku munsi wa Pentekote afise imfunguruzo z'ubwami zo Yesu yamuhaye ati cyari cyo cyose ugira uvugira ngaha nzokivugira hariya hejuru. Kandi ku munsi wa Pentekote barabajije icyo bari gukora kugira ngo baronse umuhemu yera, ku buryo banezerezwa nawe babona abo bandi bakora ivyo bashobora kwita ubugugu, badandabagirana basimba bagwa bongera bifata nk'ababorewe. Hanyuma bo bavuze bati aba bantu buzuye vino nshasha. Ariko hari umugabo ahagaze hejuru yitwa Petero warafise imfunguzo z'ubwami hama yavuze ati aba ntibaborewe ibyakozwe n'intumwa kabiri nk'uko mushobora kubibona izi ni isaha zitatu z'igitondo ariko ibi ni bya bindi byavugishijwe murabona yabasubije mu ijambo ubugira kandi cyerekana yuko muhemu ariwe jambo n'ijambo rikaba muhemu ijambo ni imana kandi hanyuma yivyo nkuko byavuzwe n'umuvugishwa Yoweri kabiri ku murongo wa 38 hanyuma yivyo nikuhora hagize nzosuka muhemu wanje kubari no mubiri bose mwumvirize uyo muvugishwa ahagaze hariya mu mwitegereze ntabwo bafise ahagaze kuri kijya giti kandi abashyira ku iteka arabagiriza yavuze ati ibi ni ibyanditswe ibi ni bya bindi byavugishijwe n'umuvugishwa nzosuka muhemu yera wanje kubari no mubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje nzosuka muhemu wanje kubagurano n'abakozi banje kandi nzogaragaza ibimenyetso mu kirere no ku isi umuriro upfunduka nk'umwotsi n'umuhisha abigaragarisha ijambo yuko ryari ijambo kandi baratwitenze barabicokora hanyuma bagiye mu rubanza kandi gisagara cha raturiwe kandi bari ye abana babo kandi no munsi ni abantu ba shwiragiye ku isi yose ibyo rekana yuko muhemu yera aguma ari ijambo ry'Imana kugira ngo azanire ijambo agire arigire rizima Yesu Kristo yari umuntu umuntu Imana haleluya yari ugushitswa kw'Imana yari Imana mu ishusho y'umubiri kugira yerekane ijambo ry'Imana muri kijya gihe kugira ngo kijya gihe kibone isezerano ry'Imana kuri kijya gihe kandi muhemu yera ni cya kintu nyine uno munsi ni muhemu w'Imana mu ijambo ryanditswe agerageza kurondera umuntu yo kwigaragarizamwo muri iki gihe kugira yerekane yuko ari wa wundeze uno munsi n'ibihe byose Yohana 14 ku murongo wa 12 ibikogwa nkora namwe muzobikora Yesu Kristo uko yararejo ni kwa kino munsi ni kwa zokwama ibihe bigashira murabona agerageza ibihe byose kuronkera inzira yo kwikorera namwe kandi nitwoshoboye kubikora abantu biyumvira cyane ku madini yawo ibyari byabo bito bito bafise n'ibindi bita amasengero yabo kuburyo bato cyumviriza niko babikora uno munsi cyakintu nyene kumubamba ubugira kandi Petero ku munsi wa Pentekote yavuze ati yemwe bantu muba Yerusalemu Yudaya tega amatwi amajambo yanje aba ntibaborewe ni mwamera magabo ndabereka ibyo ari byo hanyuma arabandanya abibasegorera igihe imitima yabo yakogwako inyuma yo kumva ivyo bavuze bati niki twokora kugira ngo turokoke niki twokora kugira ngo turonke ibi biratwemeza ko ijambo ryawe arokore yavuze ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ivyaha byanyu hama muzoronka ingabire ya muhemu yera kuko isezerano ari ryanyu ni ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa n'umwami Imana yacu ehe ibyo basabwe gukora kwihana no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kandi uno munsi ishengero katolika ryari ihaye data mwana muhemu yera kugira ngo barisubiziritse byo mu gishingo ciwe gufatanya soro rurimi hanyuma ufate ihostia umupatiri akanwa kandi mwese muri co kimwe gufatanya nta kuba muhemu yera ibyo bita ukaristia nyeranda hanyuma data mwana muhemu yera umubatizo w'ubutatu utanavuga no muri Bibiliya izina rya data umwana muhemu yera ni umwami Yesu Kristo ibyo weretswe ibyo kuri uru runganwe rw'iki gihe cy'intagondwa nk'uko Petero yavuze ati ni muhungi iki gihe cy'abantu b'intagondwa ivyo uberetse icyo bari kubakora iki baca babicokora bavuga bati ishengero ryacu niribyigisha uko rero muragigwa n'icyaha cyo kubamba Yesu Kristo mu gushyira ubushobozi bw'Imana kure y'abantu murababambira ijambo bwaryo hanyuma mukicira urubanza bwanyu hamwe n'ishengero ryanyu muritwara mu mutego w'urupfu nk'uko nawe uvuze ku byerekeye urya mukozi w'Imana kui yingwe heze yari Martin Luther King hari ya hamwe na bajya abantu beza aho babatwara rimwe na rimwe mu mutego w'urupfu yo iyo bagusa umuntu yari gushobora kuvugana n'uwo mugabo iyo nza kubishobora gusa kubera gusa gukugwa ko kwakantu gatoya kugusabwa kw'amashure murabona canke bihinduriki ibyo Imana yanje nimba abantu badafise umutima ukwiye kugira ngo biyunge n'umuntu kubera ibaragiwe baraciriwe urubanza kandi nabapfu uko biri kose igihugu kirabaha uburenganzira ntubugwanye oya niki cyobaye iyo umuntu yovuga ko abanya Irlande bose canke umuntu munaka abadagi bose canke undi muntu ari we wese wese badakwiye kwiyunga n'abandi ibyo ntacyo byotwaye abakristo na gatoya mugabo bubandanya kwegera imbere nyamara urya mugabo n'umukristo we nk'umukozi w'Imana ntiyari kurongorera abo bantu mu kugaragaza ibyo bagiye gutuma imiliyoni z'abantu gupfa bizoca bitanguza ukundi kugaragariza kandi ni akamara maza gukora ibintu nk'ibyo ico kintu nyene kiriko kirabera ngaha ashaka ibintu nyene neza na neza ubugira kandi n'ukuri murabona ese abantu bo kwitegereza ukuri bagaragaza babona ukuri kwabo ishengero ryacu ntigizera ibyo turafise iyindi nzira rero si inzira y'ukuri si ico kintu yavuze ati mwihane hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu rero ntibazobikora yo none bakoze iki rero iki ni ikintu kimwe gusa mu majana turabishikira mu kanya gatoyi rero ubu ukubamba kwa kabiri iyo umugabo yemeye data umwana mwemu yera na zamenemera mu kibanza cy'ijambo ivyubahero mu kibanza cy'izina ni iki akorera abantu abambira abantu ububasha bw'ijambo iyo avuze ko Marko 16 byari byarugarunganwe gusa kandi Imana yavuze yo ubwayo ko hariya Yesu avugana nabo yavuze ati nimugende ku isi yose kandi mwigishe ubutumwa ibyaremwe byose uzokwizera akabatizwa azokoka utazokwizera azotsindwa mu rubanza kandi ibi bimenyetso bizoboneka gushika he amahanga yose nemera zose indimi zose amoko yose abantu bose ubutumwa bwiza bumwe kandi ibi bimenyetso bizoboneka kubizera kandi iyo umuntu ashaka gukura ibyo muri Bibiliya aba ariko arabamba ubushobozi bw'ubutumwa bwiza kuri iryo shengero rero ndabagiriza mu izina rya Yesu Kristo muragirwa kwicaha n'Imana kwica Imana ishengero rya ramwanse kuki yari Imana yabo nyine baramwanka kandi baramuhakana ko ari Mesiya wabo oya mugenzi ntibashaka ku Mesiya nkujya kandi no munsi ishengero rikora cyo kimwe rihakana ijambo ntibarishaka ni ikinyuranye cy'ibyo bigishijwe kwizera na zanemera zabo kandi ijambo ni Mesiya murabyizeye none kumukurikira ku ijambo rero ni iki kumukurikira Mesiya ari we mpemu yera hagati muri twebwe ari murika agerageza ahantu hose ashobora kuronka itara ashobora kurabiramwo bicyutse imyotsi yazanemera n'ibindi aho ashobora gucisha umuco mwibuke bari kanguye maze bategura amatara yabo kandi barayogeje ibiyo ariko igihe cyari cyarenze rero iyo umuntu ashoboye aba baruteriyano ba presbiteriyano n'abametodiste bagerageza kuza muri iyi minsi mu ya nyuma kwakira mpemu yera yemwe murazi ko badashobora kumuronka yemwe bashobora kuvuga mu ndimi no gusimba semba ariko mwitegereze ibishika atankeka ni ikimenyetso cy'igihe cy'uko byagaragariye kuri we turi ku iherezo umwanya uwo ari wo wose ishengero ryoshobora kumva kamo ko kuduga hejuru amen neza na neza ibi biri mu rutonde gusa mwemu yera ari ngaha agira Yesu Kristo ikintu cy'ukuri biciye mu bo ashobora gukoreramwo yigaragaza ubwiwe aramanuka akifotoza arabyerekana afatisha ibi apima bumenyi bumufati ubifata bukabivuga ko n'ibindi byose agaragaza neza na neza ibyo ari byo ko yakoze akora neza na neza ibintu yavuze ko yokoze bijanye n'ibyanditswe ubu sinemera kanaka canke cimbiro cy'umuntu yimaremeye amaso menshi umuriro n'umwotsi n'ibindi ariko ikimenya amenya cya Mesiya kijanye n'ibyanditswe twaranonse ibyigano byinshi n'abiganye n'ibindi ariko ibyo bituma gusa ijambo ry'ukuri ryaka birushirije ibyo nibyo bituma abantu bamuhemu bashobora gushoboza hagati y'icyiza n'ikibi murabona baramwanka baranse Mesiya wabo ntitwamushaka kandi bakora cyo kimwe uno munsi yemwe namba nategerezwa kujya hariya kandi nkigenza nkujya mugwi ntabyo nshaka na gatoya ni biza cyane rero nta ufisa na gatoya nta kindi murabona cyo kimwe n'ubu naho yari yaragaragajwe neza ntibamushaka baramwanka kuki byari uko twita abungere babo mugwi w'inzoka yabuze ati mwebwe umugwi mpome zera nta kindi mura ataru akaburi inyuma yanyu hanyu hasize amakanzu n'amakoro araba inyuma kandi mbere no amagufa y'abantu bapfuye murabona nti yabobotereje umunyagarira ya mutoya yorohereje umuhungu mubaji ariko ntiyabobotereje yarababwiye ntimwibaze Yohana niko yavuze integuza yiwe yavuze nguyo uwundi atabobotereje yavuze ati nimuze ngaha muvuga ko mufise Aburahamu nkaso Imana irashoboye muri aya mabuye guhagurutsa abana ba Aburahamu ego mugenzi incabiti igenekereje ku bitsina by'ibiti kandi igiti cyose kitama kiracibwa kigaterwa mu murero ego mugenzi Imana irakaze ntinyiganyiga kandi ntikina n'ijambo ryayo ego mugenzi murabe Yesu yari yaravuzwe n'ibyanditswe murabyumva Yesu yari yaramenyekanishijwe n'Imana mu byanditswe yuko yari Mesiya ibyo nibyo turaja ku kirego cya Petero mu kanya gatoya kandi muraja kubona namba byarabaye canke bitabaye yari yarabimenyekanishije mu buryo butunganye neza ko yari Imana yagaragaye mu mubiri witwa umwana w'Imana ibyo nibyo naho yari yaramenyekanishijwe neza kandi yagaragaje ko yari ijambo ry'isezerano yuko yari Mesiya Mose azoba umuhanuzi kandi ibi bintu byose bizoshika wa mugore mutoya yarafise ahagaze kwiriba na kujya kuri yari yuzi umwanda ibyo bya kireranywa niki yuko Imana muri iyi minsi ya nyuma yotoye abaciwe nkibuke ijoro riheze muri bwa bukwe cyangwa ikindi gihe nigisha ngaha ku mazimana y'ubukwe bavuze ingene bavuze natego uyu munsi mukuru wahambaye n'ibindi kandi aba bagabo bose baratumiye none umwe wese afise icitwazo shishobora kubikora kuko byosambura ibyizerwa byacu sinshobora kuza kuko mfise narongoye umugore niyo ndeka ngo nze mana we narabiranye n'ishengero ngaha na mawe yari umumetodiste cyangwa umubatiste cyangwa umukatolika cyangwa umuprotestanti sinshobora nyine kubishigikira yavuze ati kandi ntimuhaza kandi ntimuzoza kumviriza ku mazimano yanje ariko nimuje hanze hari ya mutumire abasambanye n'imara ya nimboregwa n'abari habari bo bose mubinjize nanze nzo bagorora nateguye amazimano yanje kandi abatumire nanje ameza yanje arateguye kandi haraja kuba hariyo umuntu umwe hariya kibaje yariko aracira kwiteka abayuda bimeze bitu uyu munsi ndi umunywanyi w'aba presbyteriano sishobora ndi umumetodiste umuriteriano ndi umuwanenesi ndi umutuwenesi ndi sinshobora uko niko biri ntushobora hariya rero ni ibyo yavuze neza na neza ni ibyo yavuze neza ni byiza Mesiya yaremejwe neza na neza yaremejwe neza ko ijambo ryasezeranwe Imana yarasezeranye ijambo yuko iki ari cyo Mesiya yobaye. Nguwo yaraje maze arahagarara neza na neza yababwiye ati, none nananiwe hehe, namba mudashobora kunyizera nk'umuntu mwizera ibikorwa nkora, kuko ibi bintu bivuga uwo ndiwe, nibyo bivuga yuko ndi Mesiya. Nimushaka kunyizera kuko niyumvira kuri Yosefu, kandi navukiye hariya mu kazu gatoya k'ibiti, kandi data yandeze ngaha umubaji hariya, kandi igihe yaza i Galilaya hariya bo kandi yaragiye gukora yavuga ati, yemwe umugabo ninde, ninde umwe uyu mugabo ninde, mbega Yose na ba bya bose si bene se, hariya bashiki biwe ntibakiri kumwe natwe, nyina ntiyitwa Mariya na se wiwe akitwa Yosefu, ni hehe wa mwakuye umuntu nkujya, yapfuye muri hehe shure, nta karata y'ubunywanyi afise, we nta bimuranga afise, ni hehe umuntu nkujya, mbega mwagiye kurondera ibi hehe uko biri kose? Kandi Bibiliya ivuga yuko byamutsitaje, yavuze ati ntiyashoboye gukora ibikorwa bihambaye, yabateye umugongo gusa maze ajya kure yabo, yavuze ati umuhanuzi ntabwo abura icyubahiro atari mu bantu biwe bwite. Murabona mu gisagara ciwe bwite, murabe canke mu gihugu ciwe bwite. Nguwo yemejwe navyo Mesiya, ntiyitirira ibintu ubwiwe, yavuga ati sinshobora gukora ikintu na kimwe kiretse icyo mbonanye data akora, kandi yabahamagariye kubaza namba uwo yari Mesiya, kubaza namba uwo yari Mesiya. Kandi murabe urya mugore mutoya wa kera yarazwi nabi, yarabimenyewe, ntiyari yuzuye inyigisho, itara ntigare, yari afise ingeso mbi, birumvikana nta muntu yobishigikiye, ibyagezwe by'Imana bicira ku iteka, yari afise ingeso mbi, ariko kandi nta na kimwe yashaka muri ibyo bintu, kandi igihe byakayanganira imbere yiwe nicyo yarondera. Ntibiraba icyo yari rero yari yiteguriye kuza. Murabona Imana ishyira urubanza umutima, umuntu ashyira urubanza ishusho y'inyuma, Imana iraba mu mutima. Ntibiraba icyo yari, uwo muco warakayanganye, kandi ivyo vyari bihenze, yafashe ishishimuko ry'ubugingo budashira. Yo mana we, mbega ukuntu ari ubutunzi, ubutunzi kuri jewe. Murabona kubona no kumenya ko ari ukuri, nzo hagarara kuri ibi, nzoreka Imana yo mu ijuru izohaguruka, kandi ijwi ryanjye rizoba riri kuri bande y'igihe gihambaye cy'Imana hariya, kandi rizoshira ku iteka ururunganwe ku munsi wa nyuma, kuko riri ku ibande rero rizoba ku ibande y'ibihe bidashira. Nibyo, rizoshira ku iteka ururunganwe rw'abavugabutumwa bafise ishusho yo gukunda Imana, kandi bagakana ubushobozi bw'ijambo n'ukugaragara kwayo igihe byemejwe neza ko ari Yesu Kristo wa wundi nyerejo no munsi n'ibihe bidashira. Ndabagirije n'isonze ijambo ry'Imana, ntegerezwa kugera kurindi sezerano na ningoga, kuko dufise gusa nk'iminota 15 hariya bo iki. Yo mana we, Karuvariyo kandi baramubambye, ubwa gatatu baramubambye mu kutamenya ijambo ryasezeranywe ry'Imana ryari ryagaragajwe. None kuki babambye uwo mugabo? Mwoshobora gusa kubyiyumvira, reka nsubire inyuma gatoya, kuki abo bantu boshoboye kubamba umugabo nk'uyo nka Mariya? Nk'uko nasomye igitabo igihe kimwe cyitwa Umuganwa wo mu nzu ya Dawidi, cyanditswe na umuhinga Ingraham, igitabo cyiza cyane, ni igikino cyitwa ko hobamo ibintu by'ukuri, yoba ari inyandiko ya kera yaguye ku mugore bita Adina, ko we yari yaje muri Palestina avuye muri Egiputa i Kairo, ndibaza guheza ibyigwa byiwe kandi yari hari ya mu gihe cya Kristo kandi yoba yarandikiye ikete se coba byiza mugitoye ko mubisoma ni cyiza by'ukuri umuganwa wo mu nzu kwa Dawidi ni uwo mugabo nyene yanditse inkingi y'umuriro kandi afatiye kuri ibyo
Kansiri
Demari yakuyemo ibyagezwe icumi rero tubona ko muri iki gitabo Adina yanditse kandi yavuze yuko ku munsi wo kubambwa ujya Maria Magdalena uwo yirukanyemo amadayimoni ndwe yirutse imbere y'isi nzi ry'abantu avuga ati yakoze iki atari ugukiza abagwayi no kugerageza kurekuza abari mu ibohero mbega yakoze iki atari iciza Hagire umuntu abivuga nuko umugabo amukubita ikofi rimujurira hafi y'urundi ruhande kwimbuga kandi avuga ati mwokwizera ico kijuju cy'umugore imbere y'abaherezi banyu ngivyo murabona mbega yakoze iki ntacu yakoze kuki mbatabimenye bamubambye kuko ntibamenye uwo yari we nicyo kimwe uyu munsi bavuga butumwa n'abantu b'iki gihe n'abigisha bacu bagezweho bahaye inyigisho nyinshi cyane abantu ngo bizere yuko ibi ari umupfumu cyanke dayimoni cyanke gusoma mu byiyumviro cyanke uburiganya cyanke amayeri amwe gushikaho abantu batamenya yuko ari ijambo ry'Imana yemeje kubw'iki gihe ibimenyetso by'ibihe bya nyuma amasengesho n'ama mutaza banywanyi b'idini ryabo bazovuga bati yemwe ibyo ni uruhendo ibyo ni uburiganya yemwe raba hano kuri naka ariko reka bagaragaza umwanya umwe ikintu cy'inkomoko kuko ari uburiganya bareke umwanya umwe bagaragaze ko atari byo ntibashobora kubikora ntibyigeze bigaragaza ko atari byo kandi ntibizokwigira biba kuko ari Imana murabona ariko bakunda uru toki biyumvira bati yo eregiyo aba ari umuntu umwe afise izina rikomeye kubera yuko ari umuntu mutoya akagatoya kameze nka kaciriwe uwo muntu twaramwirukanye mu ishengero ryacu murabona bo bahora baza mu mugwi wacu murabona mugabo bajanye niki kandi bajanye na kiriya none ubu murabona basanze rabicari cyo wariwe ntacu bimubwiye bari gushobora kuvuga nk'ibyo kuri Petero Yakobo na Yohana umuntu atagira ubwenge kandi atigishijwe niko bavuga ariko bategerezwa kwitonda hari ikintu cyari cyabaye ku gico gihe bari babanye na Yesu nibyo byagira itandukaniro murabona babikoze kubera yuko batari bazi uwo yari we ntibari bazi ko ukwemezwa kw'ijambo ry'Imana kutari guhagaze hariya kuri urya munsi rero niho kwari igihe kimwe kandi byari ibyo niho kwari igihe kimwe kubahiriza gusa ayo mategeko n'ibindi ariko ayo mategeko nyine yamyeho ayo bubahiriza yaberekeza ku gihe cy'aho yari kuzira maze akaba uyu muntu yategerezwa kuba bari bafise iki gice ariko ntibafashe ikindi gice kandi ibyo nyine nibyo bari ko barakora ubu bafise ishengero kandi bizera Yesu Kristo bakavuga ko babikora n'ibintu ariko bashaka igihe turimwo biguma bigaruka ujya mugani wakera kandi umuntu yamashimira Imana kuvyo yakoze arindira ibyo yokora kandi canke izokora kandi akirengagiza ivyo iriko irakora kandi bakamucira urubanza murabona biyumvira bati Imana irahebuje sukunge nari nkuru ibyo izokora igiye kuza kandi habe izamugwa umunsi umwe maze tuje imuhira kandi bahakana ibimenyetso nyene n'utwumiza ahanyene muri iki gihe ivyanditswe bivuga ko azoba ariko arabikora bahusha ikintu cyose impumyi yarongora iyindi mpumyi niko Yesu yavuze zo mizogwa mucobo dusenga gusa Imana yugurure amaso muri iyi minsi ya nyuma ni vyiza rero cyo kimwe bakora bimwe uyu munsi barahakana kandi bakabamba ya mana nyene uyu munsi mukutayimenya ibyo nyene mukutayimenya kandi bakora mu guhakana ibintu bariko barakora uyu munsi ntibabamba Kristo kandi neza na neza ariko barogota kuri mpwemu yera kandi mu gukora ivyo niko bari barogota gute kuri mpwemu yera gute bayirogose ko gute hariya kijya gihe emwe ntibashobora kuyirogota ko ico gihe ntiyari bwaze bise Yesu Belizeburi bamwitabereze buri kuko yashobora kumenya amabanga y'imitima yabo n'ibintu bavuze bati iyi ni idayimoni mu yandi majambo ni umupfumu nuko abigenza mu gupfumura nta kindi ari uretse idayimoni murabona hari haciye imyaka amajanane bataronka umuhanuzi rero bari barabigiye murabona bari bafise amategeko yabo gusa bavuze bati uyibelizeburi kandi Yesu yavuze ati ivyo nzobiharira ariko mpwemu yera niyaza murabona ubu udedembye kuri we nzokwigera uharigwa nibuke bizoba kandi ntibishobora namba nta mbabazi yayo urogose maze ukita mpwemu w'Imana ijambo ry'Imana riko rigaragazwa na mpwemu murabona ijambo rivuga gutya mpwemu aravyemeza hanyuma mukabyita ikintu cyanduye muzoba mwararenze umurongo hagati y'imbabazi n'urubanza kandi ntimushobora kubiharegwa nico gituma nshengeje ururunganwe ko gwagigwa ukubamba kurogota ku mwana w'Imana yagaragajwe nk'uko byasezeranijwe n'abahanuzi bose na Kristo ubwiwe ko izoba mu minsi ya nyuma nk'uko byari bimeze mu gihe cyane wa mu gihe cya Sodomu kurogota n'ibyo babamba ku bantu umwana w'Imana gushasha ijambo ryayo ryemejwe ijambo rimwe ribigwanya ntirishobora kuzokwigera iharigwa rero ni igiki ugiye gukora ubu ni igiki ugiye guhagarira bashiriwe ku iteka barindiriye igihe cyo gusukwa k'uburake bw'Imana we azobakandagira bakundwa inyigisho Isamadini zashizweho n'abantu hamwe n'ibyizerwa gusumba uko bakunze ijambo ry'Imana ryagaragajwe urungano rwabo yo nari nipfuje kuba nogira umwanya muremure kubwibi murabona ururunganwe rw'abantu ururunganwe rwanse guhishurwa kw'Imana ariko tugendera aho intumwa zaciye nivyo Imana niko muvuze rero abandi bavuga ivyo naho Imana iravyemeza Yesu yavuze ati nimba ibikorwa bitavuga kuri jewe rero muraca mugenda muvuga yuko ari jewe ubwanje ndabivugira ariko ibikorwa ni byavuga byo babyiza mwizeye ibyo bikorwa murabona kuberako iko ari cyo gihe aravuga ati murazi yuko ejo izuba rizokwaka cyangwa nkazoba ari gifungu kubera ijuru rizoba ritukuye kandi ejo hazoba hasa neza avuga ati mushobora kugenzura ibiri mu kirere ariko bimenyetso by'igihe nta na kimwe mubizi ko yaba mwari mwaramenye Imana mwari kumenya umunsi wa anje nabo baca bavuga bati wivuga ko byinshi rwose wigize Imana hanyuma baca bamushyira ku musaraba kandi mwemu yera uno munsi si umuntu wa gatatu ni Imana ubwayo igaragajwe mu mubiri w'umuntu kubwo amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo yeze ubuzima abazobonekera mu bwiwe hanyuma yabanje babamvye rya jambo nyene ryagaragajwe murabyumva ukubambwa kwa Kristo no munsi ni abantu bazohakana ukwemezwa no kugaragazwa k'umwami w'Imana mu bantu kubwo ibintu yavuze ko bizoshika muri iki gihe kubwo ijambo ryayo rero kwa kwemezwa nyene kotegerejwe kuba kujya nyene ni yabari wa mwana w'Imana nyene kuko yavuze mu wera Yohani 14 ku murongo wa 12 yuko ibikorwa namwe muzobikora abaheburayo 13 ku murongo w'8 uko yararejo nuno munsi ni kwa ki ni kwa zokwama ibihe bidashira ni mwaba muri jewe Yohana 15 ni mwaba muri jewe kandi amajambo yanje akaba muri mwebwe icyo muzosaba cyose muzokironswa yego mugenzi mwibuke bari abantu b'idini cyane bakoze ibyo ntibari abantu bo hanze bari abantu b'idini bo mwijya minsi kandi nibo bantu nyene bari ko barabikora uno munsi ni abantu b'amadini kwa kubamba nyene bya bintu nyene uno munsi nyarutsa hariya ni abo kwa nibo bamubambye ico gihe ico gihe atankeka hanyuma bari ko baranga ijambo ry'Imana ryagaragajwe bemeza zanemera zabo mu gishingo cy'ijambo mbegije n'ivyo bari ko barakora uyu munsi n'ivyo nyene bakora ibyo uno munsi yari ijambo kandi banse ijambo ico nico kintu nashaka ko mudahusha murabona nshaka ko mutagihusha yari ijambo kandi gihe bamwakira banse ijambo kandi gihe bamwanka amaherezo baramubambye ibyo nibyo bakoze uno munsi banse ijambo ry'Imana maze bemeza zanemera zabo hanyuma bararibambye urabona aho imbere y'amakoraniro yabo ugukora kwa mwemu yera nabo bari bagira kandi barabagiriza mu izina rya Yesu Kristo maze imyaka 15 ndamubona agendera ku butaka hanyuma nabo bakaguma bafashe zanemera zabo barabyagirizwa bafashe ijambo ryari gucobora kuzana ishengero amashengero yose hamwe rikagira ikoraniro rihamba ry'abavukana hagati y'abapentekote na yandaho gukora ibyo barajyanse hanyuma barita kure barabicokora none ubu bagita ibintu byose kandi ubu baciye mu ishyirahamwe mpuzamashengero rirangura umugambi w'umugwanizi barondera kwinjira kandi bakavuga bati ubu tuzoza kugura amavuta baramwanka kandi kuba barabambye Yesu Kristo birabagira muronka ibyo mwubahirishije ibisabwa n'Imana nayo ubundi bisabwa na mwebwe ntibizofasha murabona banse ijambo ry'Imana ryagaragajwe bahitamo zanemera zabo kandi bagira uko nyene uyu munsi yari ijambo Yohana Uwera Abaheburayo 13 ku murongo 8 havuga hati ni wa wundi nyenejo uno munsi nibihe bidashira mbega mwari muzi yuko bibiri ivuga ko twoshobora ivyo nibangahe bipfuza ko dusoma gatoya gusa mwoshobora kumpa iyindi minota 15 kuri ivyo ni byiza cyane reka twazinguru rero akanyagatoya gusa ababambwe ubugira kandi dufate mu Baheburayo igice cya 6 hanyuma dusome duke y'Abaheburayo 6 ku murongo turabe ko kubamba ubugira kandi umwana w'Imana turabe ko ari ikintu gishobora muvuga muti nibishoboka muri babamba ubugira kabiri tugira turabe namba tubishobora ego canke oya ijambo ry'Imana no kuri sivyo ni Abaheburayo igice 6 ku murongo wa mbere Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo twigira imbere dushike mu byo gutunganywa gose twoye gusubira gushira hitanguriro ryo kwihana ibikorwa by'impfagusa no kwizera Imana no kwigisha ibyo kubatizwa n'ibyo kurambika kw'ibiganza n'ibyo kuzuka kw'abapfuye n'ibyo guciga kw'ibihe bidashira Imana niyabikunda turagenza dutyo murabona Pawulo ashaka kwereka ibyo bintu ari ari inkota mutima gose imibatizo kurambika kubiganza ukuzuka kwa kabiri ibyo bintu byose ni ibihoraho ni ukuri kose ubu ni murabe neza uko bidashobora tubisome hamwe n'uyu murongo umwe ndashaka ko musoma hamwe nanje ubu murongo wa 4 barasoma murongo ukurikira kuko bamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru bagasangira mpemu yera bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza maze bakagwa bakabivamwo ntibashobora gusubira kubahendura abasha ngo bihane kuko bongera kwibambira umwana w'Imana bakamutetereza ahibonekeza none rero iryo ni ijambo ryanje canke ijambo ryiwe umuntu azi ubumenyi wibuke ntabyo bigeze baronka barabizera bananiriwe kumbibe tumaze kubona ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri ronswa biciye mu bumenyi mu kurisoma no kuribona kandi mukanya nkaka none wewe ntibishobora koko uzigerukizwa mwigeze musoma ibyo raba kuronswa ubumenyi bw'ukuri gusa muravyumva ntabyo mwigeze muronka bisa nkaho abizera bagiye hanze ni ubwoko bw'urugendo uku kwa gatatu uku kuvayo kwa gatatu ni ikigereranyo gusa cy'ibihe byose raba raba inyuma hariya reka ndabereke ikintu ubu umunota umwe babarira imvugo raba Israeli yakuwemo abantu 12 umwe muri ubwo bwoko umutware w'amadini kandi bari batwaye hariya ku mupaka hafi y'igihugu kandi bari baraberetse ibintu byiza bizoza nibyo bari bavise baca baguruka bidodomba ntibashoboye kubikora ariko hari babiri muri 12 Yosuwa na Kare bavuze ko bari ijambo Imana yavuze ko cyacu kandi dushoboye rwose guhigarurira nibyo byari biki abizera bo ku mbibe murabona bapfutse mu ishengero barabarongozi b'abantu barabasenyera inkuko twavuga bamanukiye aho ijambo ry'Imana ryari kurirekanwa kuba ari ukuri hari igihugu ntibari bwahashike ni bigeze bamenya ko cari hajya ariko baje bamanuka kubona ko cari hajya ngiki hanyuma Kalebu na Yosuwa baduze hanyuma bazana umuganda w'inzabibu hanyuma barareka bajye ko hanyuma bahonjeje ku byiza by'igihugu hanyuma rero basubira inyuma no kuvuga bati dushobora murabona dushobora kubikora nyene Nguyu wa mugu nyene mu gihe cya Yesu Kristo mwigisha turazi ko wewe uri umwigisha wavuye ku Mana murabona kumbibe turazi ko wewe uri umwigisha uva ku Mana nta muntu yoshobora gukora ibyo ukora turatahura yuko Imana itegereza kuba ngaha kuki bibabyemeye kuki batabifashe kumbibe ngaha ngaha kuri kuno kuvayo kwa gatatu cha kimenyetso nyene kwa kugaragara nyene kwa Kristo nyene wabwe mu yera nyene bya bikorwa nyene ya mana nyene bwa butumwa nyene kandi ntibashobora kufata bategereza guheba ikarata yabo yo gufatanya niki bari bafise ubumenyi bw'ukuri baravye hanyuma babona yuko ari ukuri kose ntibashobora kuryanka binyamakuru birashinga intahe byaribonye amafoto ibinyamakuru icyemezo ukuzuka ko bapfuye ibyemezo by'abaganga b'abagwayi bategerezwa kuvuga yuko yariwe kandi ibyavuzwe kare nta na kimwe cananiwe mu myaka yose kimwe cyose neza na neza ki ku kadomo ntibashobora kuvuga ariko yuko ko ari Imana ariko ntibashobora kugemera wa mugwi w'abakozi b'Imana i Chicago amajana atatu canke hamwe n'ikintu cyabo bari kuza hanyuma babatijwe mu izina rya Yesu Kristo bari hehe igiciro ni kininiya cyane ntibashobora kubikora niki bibiliya yavuze iti igihe bakoze ibyo bakoze iki bitandukanye ubwabo hagati y'imbabazi n'urubanza kuko ntibashobora kuri bajya bamurikiwe n'umuco igihe kimwe bazanywe no kubirabiraba kandi bari bazi ukuri kandi barariihoneje ku ijambo ry'Imana ryiza ntibasubira inyuma barivuye ko aho bategerezwa kugirwa bashashe ubugira kandi bavuge rero ubu ngo ego mwebwe abapresbiteriano mwebwe abametodiste n'ababatiste n'abaruteriano n'uno mugu wa Full Gospel Businessmen bavuga bariko barinjira bateye akagere ubutumwa shengero ryanyu rizobikora hazoba abantu umwe ku giti ciwe hajya by'ukuri ariko atari shengero mutegerezwa kuva mu ishengero kuri ronka murabona uko nivyo abantu umwe wese ku giti ciwe ni byiza ariko iyo mwiyumvira ishengero ry'abapresbiteri rizokwakira bumunyera n'abajya bose bashyira ibitabo byabo hasi kandi ntimuze mwigere mwiyumvira ibyo hanyuma mwibaza ko mwebwe abametodiste mugiye kubikora ntimuzokwigira mubikora mwibaza ko ab'ubutatu bazokwigira bakira izina rya Yesu Kristo hanyuma bakabatizwa umwe wese muri mwebwe muzokwigira mubikora ariko abantu bwite bazoza hanyuma babikore uko n'ukuri kandi ico ni ikimenyetso cyo kuza kwiwe ariko ayo mashengero yabonye ukuri hanyuma aragutera agutera gagere mu myiyumvikano yabo bishoboka rero bagizwe bagigwa ukubamba kwa Yesu Kristo kandi ndabareze ku ijambo ry'Imana yuko Imana ubarega gute mwene data Branham ndabareze yuko Imana yigaragaje ko kubwaye mu ijambo ryayo mu munsi ya nyuma kandi yigize kumenya yuko ikiri aya yandi nyenejo no munsi nibihe bitazoshira kandi bariteye akagere biboneka kandi muragigwa ukuba muragigwa ukubamba kwa Yesu Kristo mukorogota kuri muhemu yera nivyo turafatira mu Baheburayo 10 ubugira kandi aho hatubwira ubugira kandi mu vyanditswe so uko gusa bidashoboka ariko ntimuzogerageza kubishobora bibatandukanya n'Imana ibihe bidashira ntimuzogerageza kubishobora na rimwe kuza mu nyonga z'Imana ubugira kandi gihe mwanse muhemu yera no kumutwenga ubu murabona bahonjeje kwijambo murabona abizera bo mu mbibe yo uvuga bajya abantu ntibizera barabizera canke abavuga ko bizera ariko hagera kwijambo bari Isirayeli bavuye munsi yamaraso bavuye munsi ibimenyetso bya Mose bari barabonye bijya bimenyetso biriko birakora Imana yavuze iti nzobajabukana hanyuma igihe kimaze gushika cijambo ryasezeranijwe ko ryari gushika bavuze iki yo bidushobora kubikora murabona kandi aha baragarutse bafise inzabibu n'ibindi kugira ngo bemeze ko igihugu ari cyiza cyambo ry'Imana ni byiza Imana yavuze iti ndakibahaye ariko ivyibonekeje mana bavuze bati ku ruhande rwabo tumeze nk'inzige dushobora kubikora uko bimeze kose haraheze imyaka mike igihe iki kintu cya kera cyahagaze ngaha nk'inzu y'ikoraniro umuntu munaka yinjiwemo hanyuma aratambuka ngaha arambwira ati avuga ati bi ugiye kuzotwigisha inkingi zine mu minsi za ubutumwa nk'ubwo navuze nti nzokwigisha inkingi zine kuko Imana ishobora guha Aburahamu abana bavuye muri izi nkingi ego mugenzi nukuri navuze nti nimba uwoba afise ikintu cyo kwerekana yuko ari ikinyoma cyerekane kizane gukunda gusa kuvuga menshi ariko hageze ko byerekanwa ivyo biratandukanye ego ico nikigira itandukaniro nivyo ego hamwe na zanemera zabo barongera kumubamba uvugira kandi rero abaheburayo igice cya gatandatu hanyuma tubandanye kandi koshoboye gusa kubandanya tubisoma tukabandanya mu ringa turafise umwanya ukwiye nashize ikimenyetso kucanditswe ngaha aho biri abaheburayo igice cya gatandatu gusa ndibatsa tugisome cyose kuko bamaze kwakigwa n'umuco bagasangira muhemu yera nta mwanya dufise wo kujya kure cyane kuko dufise ikindi cyanditswe nshaka ko musoma mukanya itegereze ibi bongera kwibambira umwana w'Imana n'ibiki bakoze iki kuba baratamiye kandi bakaba bazi ko ari ukuri hanyuma bagahindukira bakabihakana byakoze iki ntibishoboka nicyo kintu nyene iri ngaha byakoze icyo nicyo aba bantu bakoze icyo nicyo yamashengero yakoze baravyanse maze babamba ubutumwa baba amje ukuri ku bantu ni iki bakoreye Yesu bamushize mu gakengerwe bamwamboye imyambaro yiwe bamumanika ku musaraba hama bamutereraho imisumari umukama w'ubugingo ni cha kintu nyene bakoze muri kino gihe na zanemera zabo bakoze cha kintu nyene bakuyeho ibintu bakuyeho ubugwaneza ni myambaro y'ubutumwa bwiza mu kugerageza kubushira handi hantu hanaka hanyuma bamumanika ku musaraba yo mana we kuki hariya baramubambye rero ijambo rya nyuma we uyu muntu w'agaciro kurusha abandi kuki bakoze ntibamumenye kuki bakora uno munsi ntibazi ko uko ari ukuri bo ni abigira ni ibi iragi ni mu myikuri ryo ntibabizi ntibarizi niyo mpamvu zanemera zabo ninge imigenzo yabashize kure ijambo ry'Imana rero kuri mwebwe muri ngaha mu gusozera gusa mutega amatwi neza murabona ndazi ko hashushe nanje ndashuhiwe ariko yo mwene data iri jambo ni ubugingo ni wagishimikiza itegereze ntabwo ari ikintu tuvuga koko gishobora gushika ngaha no munyuma ni ikintu kinaka kimaze kuba ngaha hamwe natwe kandi kiri kukirabo bunyene si ikintu kizaba ni ikintu kimaze kuba ntituri turashinga intahe turazi ibyo yakoze turazi ibyo agiye gukora ariko ubu tuko turavuga ibyo ariko arakora murabona iki ni gihe cyacu dushobora kutabaho gushikaho tubona izamugwa nshobora gupfa uno munsi nshobora gupfa uno munsi sinzi ariko izamugwa iriko riraza ibyo nibyo ivyo bishise tuzobayo ntimugire ubwoba niko bajya bose mu bihe byose abagizeye n'abaririndiriye bazobayo bagendeye mu muco igihe cyabo kandi uyu muco Yesu Kristo wa wundi ejo no munsi n'ibihe bidashira mureke nemera zanyu hanyuma mwizere rino jambo uko n'ukuri ijambo n'ukuri Yesu yavuze ati amajambo yanjye ni impwemu ijambo ryanjye ni ubugingo muzokwakira gute ubugingo mu gihe mwanka ubugingo mwokwakira gute nemera ari urupfu n'ijambo ry'ubugingo kwani ijambo ry'ubugingo kwakira urupfu muzokwemera gute byose biri icyarimwe ntimushobora kubikora mureke ijambo ry'umuntu ribe ikinyoma nemera yose ikinyoma ijambo ry'Imana ni ukuri ndasabye umuntu wese anyereke umuntu uwo ari we wese kandi ndazi yuko ibande ije hose ku isi umuntu uwo ari we wese umusenyeri uwo ari we wese azoze mu biro byanjye cyangwa imbere y'ikoraniro hanyuma tuwe urutoki rw'iwe ahantu hamwe umuntu n'umwe yigeze kubatizwa mu izina rya data umwana mpemu yera ni isezerano rishasha nzoberekaho umuntu wese yigeze kubatizwa kandi ababatijwe gihushane bategerezwa kuza bagasubira kubatizwa kugira ngo baronke mpemu yera muzokora iki kuri ibyo kuguma hariya muri nemera zanyu kuguma ngaha mwizine mubyizegwa byanyu mugapfa muragigwa namaboko abagararije mwafashe umwami w'ubugingo rya jambo ry'ubugingo hanyuma murariribamba ku bantu ubu bakoze iki ntibabimenye uno munsi abantu bagenda ataco banezwe ntibazi ko uko ari ukuri bibaza ni ubwoko bunaka bw'integuro nti bimba ubwina bikwiye kugira ngo bashike mu mpemu yo guhishurirwa ntibasenga bikwiye ntibambaza Imana bihagije murabona Imana ntigucira urubanza iravye ivyawe ico arico ntiraba ingene uri munini canke ingene uri mutoye iraba umutima wawe ico ushaka kuba bari fata minenegwe gusa yo rero ndizera ko hari Imana byukuri umugwanizi nawe yizera ico kintu nyene umugwanizi yizera ibyo gusumba abantu bamwe uko bavuga ko bizera umugwanizi arizera kandi arajugumira abantu banyizera gusa no kubandanya ariko mwansi arajugumira amenye ko urubanza rwiwe gwegereje kandi abantu bavyizera hanyuma bitaho ko urubanza gwegereje bagigwa kumubamba byukuri ndabagirije runurunganwe nsanga wagigwa kubwa rya jambo nyene ryabasanze bagigwa n'icyaha kuva ku itangurire uko n'ukuri Yesu yavuze ati ninde yo nyagiriza yari rya jambo ryambaye umubiri kandi uwo munsi rya jambo ryambaye umubiri Petero yavuze mu gihe mu kirego ciwe mu byakozwe n'intumwa mureke tuwasome Petero igihe bino byabije byakozwe na mpwe muraba Petero yari ko aravuga Kristo bakoze iki ndiko ndavuga ico ubutumwa bwiza buri Petero yari ko arababwira kwica arababwiriza kwica umuntu Kristo we yari ijambo ndiko ndagiriza runorunganwe kugerageza kwica ijambo ryagaragaye mu bantu murabe ico Petero yavuze ishavugiwe gera ritegerezwa kuba ryaduze hejuru cyane mumwumvirize ngaha mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri hama turatangurira ku murongo wa 22 yemwe bagabo b'Abisirayeli nimwumve aya majambo Yesu umunyanazareti umuntu Imana yashimagirije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso iby'Imana yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubiza ubwanyu mwiyumvire ukungene biyumvise mwiyumvirize ibi yemwe bagabo b'Abisirayeli umwami yemwe bantu bishengero mwebwe bantu bera mwebwe abaherezi mwebwe abantu mwategerejwe kuba abantu b'Imana nimwumve aya majambo Yesu umunyanazareti umuntu Imana yashingirishije kuri mwebwe ubu ndababwiye mwebwe bakuru b'amadini na mwebwe bantu Yesu umunyanazareti mpwemu yera ari ngaha mu muntu mpwemu yera ari we yari ubugingo bwari muri we ari ngaha akorera mu bantu kandi yivuga ubwiwe kubw'ibimenyetso n'utwumiza yakoze kandi ngaha bari hirya no hino y'ibihome icyemezo cy'ubumenyi kandi abantu bicaye ngaha bari barapfuye ni bazima uno munsi kandi bari barasezeranijwe na kansere bameze neza uno munsi impumyi zirabona uno munsi ibimuga biragenda uno munsi we ni Yesu umunyanazareti uwo muntu amaze gutangwa kuko Imana yabigabiye yikongomvoye ibimenye bitari bwabe mumubambisha amaboko y'abagarariji muramwica mbega icyo ni ikirego ariko arega irya nama yo mu ikombe kandi ndiko ndarega kino gitondo ihuriro ry'amasengero ndiko ndarega abapentekote ndiko ndarega abapresbiteriyani ndiko ndarega ababatisiti n'idini ryose ryo mu isi bitewe n'inyungu mbi yo kwikunda mwafashe ijambo ry'ubugingo maze muri bamba imbere y'abantu kandi mwarirogose ko kandi mwagise ukushikuza iryo Imana yahagurukije hagati muri twebwe kugira ngo yemeze yuko ari wa wundi nyenejo no munsi no mu bihe bidashira ndarega runorunganwe Imana yaragaragaje ubwayo ko ari muzima Imana yagaragaje ko ibi ari ijambo ryayo ni iki mufise atari umugwi w'ibyizegwa by'ibinyoma na zanemera ni hehe mushobora kwerekana Imana nzima kuko nashiburiye ku ijambo ry'ubugingo ryoshoboye kubaha ikintu ego mugenzi yo mbega igihe tubayemo ubwiyo ndahamagara Petero yavuze mwarafashe muramubambisha amaboko y'abagarareji muramwisha ariko Imana yaramunzu yibohongese by'urupfu kuko bitashobotse ko rumugumya kandi biciye muri zanemera zanyu no kwitunganya kwanyu n'amadini yanyu hamwe n'ijisho yanyu yo kubaha Imana ikivuga mu mashusho yanyu yo kubaha Imana mwahakanye ubushobozi bwo kuzuka kwiwe ariko igihe kirashitse iminsi ya nyuma iri ngaha aho isezerano ry'Imana bijyanye na Maraki kane ko yuhagurutsa mu minsi ya nyuma kandi ko yosubiza imitima y'abana ku mihezagiro y'inkomoko y'ukwizera kwa Pentecote kwa ba data kandi ntushobora kubihakana kandi ntushobora kubigwanya ubu ndabashyira ku iteka muragirwa kandi ndabategetse ndabagirije imbere y'Imana yuko najya amaboko y'idini y'abagararije bikunda mwabambye ijambo ry'Imana imbere y'abantu kandi ndabita ko mwagirwa kandi mwitegurira urubanza amen ego mugenzi ndahamagaje ikintu kimwe nk'icyo Petero yakoze yahamagaje kwihana kwa rujya runganwe ndahamagaje ukwihana kuri uru runganwe ukwihana ku Mana n'ukugaruka ku nkomoko rw'ijambo garuka ku kwizera kwa data garuka kuri mpwemu yera kuko Imana nishobora kubihindura igihe Imana yavuze iti ibi bimenyetso bizokurikira bizera itegerezwa kuguma kuri ibyo mu bihe bidashira byose ni ijambo ryayo igihe uvuga uti kora mu ntoke canke fata isangira canke ikintu nk'ico canke ikintu kinaka ciyo kuri irya nemera canke ikintu kinaka kuri kijya ciyumviro ko umuntu wari we wese muregwa yariyo yose utizera wari we wese ashobora kubikora umwiganyi wari we wese maraya wari we wese ashobora kubikora gufata isangira kugira amashusho n'ibintu nk'ibyo mwashobora kubikora ariko Yesu yavuze ko ibi bizoba akaranga ibi bimenyetso bizoba atari nkumbure bizoba murunganwe gose kubizera mu izina ryanje bazosenda amadayimoni bazovuga izindi ndimi bazovuga indimi nsha kandi bazofata inzoka bazonye ibintu byica ntacyo bizobagira bazorambika ibiganza ku bagwaye bazokira gukiza abagwaye kusura abapfuye gusenda abadayimoni mwabironse ku buntu mu bitange ku buntu ibi bintu byose byo kurondera amahera n'ibindi no kwifatanya n'ibindi uyu munsi ntibitangaje ko abantu binjira gose mu bintu by'imanza ego mugenzi yo mana we reka turabe ubu ego mugenzi uguhamagara ya kwihana n'ikirego cyanje ubu iyi karuvariyo nshasha ni ishengero igitwa uko ahantu hera kurusha ahandi havugirwa ubutumwa hahambaye arutari z'ikatolika arutari za katolika ibyo bita aho bavugira ubutumwa abametodisti ababatisti abapresbiteriano abateriano abapantekote ahantu hera kurusha ahandi aho niho yaboneye ibimucumita bikomeye kurushe bende karuvariyo nshasha iboneka hehe ahantu hera ishengero abambigwa hehe bivuye ku bungere andyajya mwe muzi ibyiza kurusha byose sishavuye ariko hariho ikintu muri jewe kibuza amaho kimbuza amahoro imana yagaragajwe neza rwose muri mwebwe ni hehe yakubitiwe amacumu mu rubavu rwiwe intoboro ziwe yazikuye hehe karuvariyo ni hehe abibonera uyu munsi ahavugirwa ubutumwa byavuye hehe Yerusalemu bavuye hehe mu idini avuga yuko bamukunda niho babikoze niho babikora uyu munsi karuvari yiwe ya kabiri aho bamutoborera bagwaye ijambo ibyo nibyo bimutobora ninde we ni ijambo ni hehe mumutoborera kurusha ahandi aho bavugira ubutumwa ahandi hera nka kujya nyene byari ico gihe mfise uburenganzira bwo kuregura urunganwe mfise uburenganzira bwo kubikora nk'umukozi w'imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hamwe n'ibimenyetso byiwe kandi byemeza yuko we ari imana si uburenganzira bwo kuzana ikirego kuri uru runganwe kuko amacumu ababaje kurusha ayandi yacumiswe yavuye kuri za rutari aho banebagura kandi banebaguye kandi bakavuga bati nimuje kumviriza ubwo buhunzi ivyo ni iby'umugwanizi neza na neza ahantu bategerezwa kumukunda kandi bimenyetso nyene Yesu yavuze ko byoshitse ijambo ry'Imana rifise ubugi buruta ubw'inkota zibiri ijambo umusuzumye w'ibyiyumviro w'ibyo umutima ugabiye none yitwa umugwanizi bivuye hehe kuko izarutara ahantu hera yo mana we ni gute abashobora kuraba hasi mbabazi gusa ibyo byonyine ubuntu nta kintu dushobora gukora atari kwerekeza ku rubanza twamaze gushikayo mu byumvira intoboro ziwe zibabaje kurusha izindi zavuye kuri ya rutari aho niho karuvariyo yishwe shashari bamubambira we n'ijambo kuri ya rutari nibyo ni gute babikora biciye mu ishusho yabo yo kubaha imana nibyo neza na neza yambitswe igitsibo cy'ishengero ry'abacokoranyi yahawe igitsibo gishasha cy'amahwa abacokoranyi yacumiswe kuri arutari yambikwa igitsibo cy'abacokoranyi n'abacokoranyi mbega arasubira kubambwa bushasha yatunaguwe na za nemera zakozwe n'abantu abigisha b'amadini bagwanya ijambo ryiwe bamutunaguye bakamukengera baramucira ku iteka Yesu yavuze ati basengera ubusa ntacyo bimaze basenga nde basenga ya mana nyene bariko baransenga ya mana nyene mu kubambwa kwiwe kwa mbere kandi yari amasengesho y'imfagusa nico kimwe uyu munsi ni mu busa bubatse ya madini ni mu busa bubatse ya maseminari nibyo ubusa bafise izi zanemera bigisha ibyizegwa by'ibyagezwe by'umuntu kandi bahakana ijambo ry'Imana baratsinzwe no kubamba umwami w'ubugingo bigisha ibyizegwa by'umuntu mu kibanza cy'ijambo ryiwe Mansengeri ubusa yashinyaguriwe yatumiswe yambisukuru gori igihe ubabona bagenda mu ibarabara kandi bamwe muri mwebwe bapfasoni mufise imishatsi miremire bavuga batiwe ni umuderi wa kera sibyo mwibuke ni arachokoranye nubwo rugore mwambaye Imana yavuze ko ari ubwiza bwanyu mu bwambere munezeregwe haleluya mu bwambere munezeregwe nkuko mwoba mwambaye urugori rw'amahwa kubwo umwami wanyu mu bwambare munezerewe ntimugira isoni yavuze uko ntibirari ibyo ba Yezebeli bavuga uyu munsi ibyo abo bariganya bahagarara kuri arutari bambara Kristo ntibitura yaba ibyo bavuga mu bwambere munezeregwe Imana yavuze uko murugumye yambitswe urugori n'abacokoranyi ubugira kandi amahwa bamucumita kuri arutari mazanemera yaronse Gorigota nshasha aho bamutwara imigwi y'abaririmbyi yambara amakanzu maremare abagore bambara amakabutura bakase imishatsi bipodora baririmba mu makorane nk'abamarayika bafise impano iyo ni Gorigota nshasha yiwe gusa abahenyi bagezweho bakingigwa n'amategeko nko kuri Sodomu na Gomora urabona imbwa akazi ntoya itembera mu ibarabara binaka ntambwa yigera yegera aho iri reka ikintu kinaka gishike rero imwe yose muri izo irukako hari ikintu kinaka cyayishikiriye murazi gituma reka kuko none aba bagore bikura impuzu zabo maze bagatembera gutyo mu ibarabara ntumbwire ko atari cyo kimwe ni ikibaranga ntimucire kwiteka abagabo ariko makingigwe n'itegeko ry'Isodomu iryo tegeko ryotegerejwe kuvuga ko bibushijwe ko basohoka hariya kandi abavuga butumwa kuri ya rutari botegerejwe kwambara ijipo mu kibanza cy'impunzu z'abarongozi b'idini baja hajya kandi bakareka ibyo bintu bafise isoni zo kubigwanya kuko idini ryabo ryobirukana mubamba ku ikoraniro ijambo ry'Imana rivuga riti ni igisisema ku Mana ko umugore yambara impunzu z'umugabo ndashyira ku iteka icyo kintu jewe ndareze ukubambwa ku ijambo ry'Imana imbere y'abantu abagore bakati imishatsi bambara amakabutura n'urugori bahagaze muri korali umuntu umwe yambwiye uwundi munsi umugore munaka yarambajije ati yemwe ibaza ko uzomukura hehe navuze nti nambi Imana yo saba guhitamo 12 mu isi yose nugira ubwoba gose igihe mu guhishurwa kwa mpemu muhagarare ngaha kandi murabe kandi muhagarare uko muce mubona ibyo bintu hejuru yabo umwanda ibyanduye biri hasi abanywa itabi baraho hanze bigenza uko kandi bahagararana mu makanzu y'amakorari bakaririmba muri ubwo buryo bakareka ishengero rikababona bakavuga bati rero nimba ushoboye kubikora nanje ndabishoboye ubuzima bw'ubukristo ni ubuzima bwo kwezwa no kwera atakimwagira ndabarega mu izina rya Yesu Kristo ku bw'umwanda wabo bashizeho umwanda ku bw'ubutumwa kandi abo bagerageza kubugumya bitwa abahumbyi babita n'ibya kera bitagira ishingiro ndabarega mu izina rya Yesu Kristo gusa ni ukwikura ko impunzu kugezaho n'ibarabara kukuririmba makorari kunywa itabi gutera inkuru zanduye abagabo batatu canke bane kandi nyuma y'uwa gatandatu bagaca baririmba muri korale kubera yuko bafisijwe mwabanyabwenge mugowe mwambuwe muri mpemu mwanswe ku mpamvu zanyu musoma bibiri imwe nk'iyo umuntu wese ashobora gusoma ariko mwaranse mpemu w'Imana gushikaho bibiri ivuga yuko muzohabwa kubesha cyane kwizereka inyuma no gucibwa kwiteka naco muri izera gose ko muri mukuri kandi na bibiri ivuga ko muzovyizera kandi mugashyirwa kwiteka nico kinyoma nyene mwizera yuko arokore kubw'ivyo ndabashize ko ikirego ni ijambo ry'Imana mwigisha abantu kosa kandi mugahamba amabwirizwa Kristo y'ukwera n'ubuzima hejuru ko umuntu ashobora kugenda aho hanze mu ibarabara kandi akaba umuntu atandukanye. Abavugabutumwa bahagaze ku mbuga banitabi batsitara ku mabuye n'ibintu nk'ibyo byose bakoze bihanganira abagore mu makorari yabo bambaye utubutura bakase imishatsi kandi bakabandanya uko bisize mu maso hanyuma bagaca babyita mushikina naka kandi bibira iracira kwiteka ibyo bintu nivyo kugenda mu minsi mikuru no kubandanya aguma ari umunywanyi w'ishengero agakomeza igishinga ntaye ciwe akabaho ukuntu kose ashaka. Nimwiyumvire yuko ndiko mvuga gusa abapresbiteriano ndiko ndavuga ibyanyu aba pentekote nivyo mwarigeze kumenya ukuri ariko mwibajije ko mudashobora kubyihanganira. Ntimwashobora kwihanganira umupastori wanyu ntiyoshobora kuronka kajya kazi kaniniya n'amajana menshi y'amadolari kundwe ni ishengero rinini ryiza ryo kwigishamo ngo babandanye kandi bitwara ukuntu babigirira nimba abicira kwiteka idini ryo cari mushira hanze reka ategerezwa kubigumya ategerezwa kubivuga kubyivyo yagurishije kubasamuragwa kwiwe kubwa kajagari kisupu kiyisi inyambaro ya Esa unone azoronka iki kubyivyo byo mikugwa mu kinogo cyo gucirwa kwiteka no gucirwa kwiteka. Ndabashize ku kirego cy'abamara yabo ubutumwa nari mu makorari imwe n'imwe muzi mu bibanza binini ntagiye kirekire cyacyimwe mu nzego zo hejuru za Pentecote zihari kandi byashyitse ko nari mu cyumba cy'uyu mwene data mu gihe amakorari ane cyangwa atanu yagiye hamwe n'ukuri imwe mu madini ameze neza ya Pentecote kandi bari bazi ko nari mu cyumba cy'uyu muvugabutumwa Oklahoma. Nari nicaye hariya munsi aho uyu muvugabutumwa yiga asoma imbere yuko yukuzaho bavugira ubutumwa hiwe kandi gihe nabikora hari abariki hariya n'abariketa bisiza tabimwe muri bafise imishatsi miremire bose bari bakase imishatsi bose bipodoye bose bambaye makanzo kandi hari umuriki mutoye ahagaze hariya agenda ukuntu nk'uku hari uyu ndi mugabo ariko arakira ishikanwa ry'abamisiyonari yigenza nk'uku mengo ari mu myina n'agakombe kandi agenda azunguruka avuga ubwoko bwose by'ibyo bintu kurogota kuvyerekeye gutoza ishikanwa n'ibintu nk'ivyo ariko yavuye ngaho aca agerageza kuririmba Mesiya yo mana kandi yashobora gukora igikorwa cyiza kuri ibyo ariko ntivyari bifese impera oya byari byarapfuye murabona yo mana ngaho rero iyo niyo Gorgota yiwe nshasha. Nibaza kwiki ku mukobwa canke ku mugore mutoya yari ngaha kubera iki iyo yari kunsa ngaha yambaye kuyategereza kwambara n'imishatsi miremire kandi atisize n'ibintu nk'ibyo bari kumutwenga iyo yari guhaguruka kandi igihe bari ko barakora ibyo bakora ngaho ujya mu guba abantu bato nka 30 canke 40 bo igice cyaraturanijwe cya Pentecote kandi bakora ibintu nk'ibyo kandi iyo uwo mugore toya yari kuvuga ikintu kuri ibyo bari kumukura muri korale mureke uvuga ubutumwa bwiza hagarare kuri arutare kandi avuga ikintu kuvyerekeye ivyo mwoca wamushira hanze y'idini mu muhamba umwana w'Imana gushasha mu kumukuzi soni ubutumwa bwiwe muvuga ko mwigisha mubamba ndaregura urunganwe rwanse Kristo ijambo ry'Imana kandi ni ubushobozi bwayo bw'iyi minsi ya nyuma byemeza ko akiri muzima ego bagwanya ugukatwa ijambo ry'Imana ryemejwe amadini yabo ntashobora kubyihanganira amashengero manini n'amadini muri iyo karuvariyo yiwe nshasha ndongeye kubivuga ibyo kwiyambura kwabo kugizwe n'iyamakorari yabo muherezi mukuru wa buri dini arasemerera nk'umuherezi mukuru ujya munsi rero numanuka utwereka igitangaza yari ukubambwa kwa mbere nico kimwe n'uyu munsi bambwiye bati rero urazura abapfuye sibyo kubera iki utagenda hariya ofisi umugore mu kaburi ufise akayoya hariya bamubwiye bati twarumvise kuzura abapfuye dufise akaburi kuzuye bo hari ya ngwino ubazure ukutamenya kuzobyara ukutamenya murabona amashingiro manini amakorari manini abaherezi bakuru b'uyu munsi ngwino utwereke igitangaza idini ryacu tudashobora gukora nari mfise umugabo nta gihe kirekire haciye yavutse kubyerekeye inyuma y'ikiganiro gito nari ngeze Johannesburg Arkansas kivuga ku mugore umwe yakijijwe indwara umugabo yari umuyoboke w'idini kanaka w'ishengero hanyuma arahaguruka inyuma hariya hanyuma aravuga ati ndasabye umuntu ari we wese kunzanira kandi anyereke igitangaza naragiye hanyuma ndaronka umuganga umugabo yakize kansere naragiye hanyuma ndabona umugore yigize kuba mu gatebe basunika imyaka 20 yakize indwara y'amagufa mu mavi yari mu gatebe basunika nacyenda yifata nca ndavuga nti ubu ndashaka amaheri 1000 cy'abadolari yavuze ati rero hariya wacu Texas aho byicara byacu bikuru biri navuze nti nta kibazo tuzogenda gusa hariya hama Pietore navuze nti uzobitunganye tuzoca tujayo murabona navuze nti tuzobandikira navuze nti nguyu umuganga wo kuvuga ko aba bantu bari bafise kansere atankeka ndibi kuri uru rutonde rw'iradio nguyu uyu mugore ikibano cyose kizi ko yicaye muri ako gatebe basunika imyaka 20 kandi baratambuka kandi abaganga hari umuganga inyuma y'uwundi muganga n'ibindi byose kandi nguyu ngaha ari muzima uyu munsi rero mwavuze ko muzonta 1,000,000 ndifuza kuyashyira mu mfashanyo y'abamisiyonari murabona yavuze ati rero ari hariya iwacu i Texas navuze nti tuzoja yejo yavuze ati rindira umunota umwe reka ndakubwira ikintu nzozana agakobwa gatoyi hanyuma nce mfata umwembe nce ndamukata ukuboko hanyuma uzocugukiza imbere ya bene data hama bazoca baguha amahera navuze nti satani we namba uri umwana w'Imana imanure kuri uwo musaraba tubwire uwagukubise bari bamuboshe igitambara mu maso bamukubita mu mutwe bavuga bati ubu namba uri umuhanuzi tubwire ninde namba uri umwana w'Imana manuka ku musaraba impumyi zirongora impumyi bakeneye gukira mu mutwe umuntu yokora ikintu nk'ico canke agakebura nk'uko vyukuri yamara ni nk'akagakekezo ka kera tumenyereye ko tubona ukora ibimenyetso mwigisha dushaka kubona ukora ikimenyetso kandi ku munsi isaha n'isaha ibyo byaguma biba uko Imana yabirongora yamara bo siho bari niyo bari kuhaba ivyo bavyita Belzebuli mugwanizi murabona mwigisha twashaka ko mu buryo bwacu nkatwe dushaka ko bikora nuko ko uja iyo dushaka ko uja ukora ico dushaka yego nokuri ego ntiyari igikinisho cabo oya mushinga ntahe ni kubwivyo yategerezwa ko bamukura hagati muri bo ego mushinga ntahe barondera gukora co kimwe uyu munsi kandi mwishira hamwe muza amashengero bazoheza babishike ko murabona amaze gukora yose induru imenyerewe turabona ngaha ubugira kandi kibanza kirushi ibindi kuba cera abanyeteolojia bahanitse kurusha bongera kuduzijwi kandi bamuhakana baduzijwi n'abanyeteolojia barusha abandi bategeza kumenya ivyari byo n'amashengero arushije kuyubaha n'amateolojia yaminuje kwiga amwirukana hagati yabo ntibashaka icyo muvuga muti ni ikinyuma mwene data Branham none ntimwaraba kugira ngo mubone kwishe byihishengero cyanke kumva bigishishwako ntimwaraba igihe igihe cy'ishengero rya Laodikia wico nyene cyamucunguye mu ishengero kandi yari hanze ariko hanze aradodora agerageza gusubirayo baramwirukana baramubamba hejuru amen koshobora kubandanya kugeza ryari mwibuke umuhanuzi w'ijambo ry'Imana yatubwiye muri Timoteo ya kabiri igice cya gatatu namba muri ko murandika nta mwanya dufise wo kubisoma ariko aravuga ngo mu minsi y'iherezo hazoza abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana bararementanya batigarura inkazi badakunda ibyiza abaguranyi birandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako abameze batyo wamubatera ibitugu kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremewe n'ibyaha batwagwa no kwipfuza ku buryo bwinshi bambara impuzu ngufi bisege ibintu mu maso ahantu hamwe kandi ubayobore mbiri nibyo gose yavuze ati nimuce kure y'ibyo mu minsi y'iherezo reka twumvire ubuhanuzi hinduka uve muri ibyo bintu mu minsi ya nyuma barahari ubu ndahamagara ishengero nibyo mushinga ntahe igira kure y'ibyo bafise bo bavuga butumwa b'iki gihe bagomba kumenya ibi bintu bagomba kumenya Yesu mu gihe ciwe bagomba kumenya ariko ntibabize kuko abigisha b'Abayuda bo mu gihe ciwe bari bakwiye kumenya ko umunsi wiwe niko biweze no muri iki gihe cy'ijambo ry'Imana gemejwe ico gihe ryari ijambo kandi yerekanye ko ari ijambo kuri uriya munsi kandi Imana yerekanye uyu munsi ko ari ijambo ry'uyu munsi umuco w'isaha kandi bagomba kubenya buno nyene bamubamba ku musaraba kandi baramubamba ubu ndabagiriza ibyo mukore nk'umuravyo biguma bincamwo ngo mbagirize kuko Imana igiye kubibeshuza Abayuda bo mu gihe cyabo Mana nanone na munsi gihe yari ku isi Yesu yavuze ati Yerusalemu Yerusalemu ni kangahe ndaguteraniriza hamwe no mu mugwi umwe munini ariko ntiwabikora ese ukuye n'Imana yagerageje muri no minsi ya nyuma gushyira hamwe abantu bayo ariko mwebwe mushaka mwashatse nemera zanyu rero ubu ni hawe guhonywa ivyo nivyo Yerusalemu yaronse yarabomowe iraturigwa ntikiriho kandi nivyo bizoba nyene umwe muri ino minsi kuri ibi bintu byose bininiya nganemera zanyu niniya n'amadini bizopfa byongere bizimangane ariko ijambo rizoba ry'ibihe bidashira kandi rizoba ibihe bidashira murabona imishisha guyiwe ya cyane yavuye kubiyita bagenzi yumvire ivyo hagarika ndiko ndari ndira umunotwa umwe bakoze ibimana muvyumvire mishisha guyiwe yavuye hehe mu nzu yabita abagenzi biwe nkuko byari nkuko biri muvyumvire Karuvariyo ntiyari azungurutswe n'abashenzi abahumbuzi ariko nabakozi b'Imana bavuga ko bamukunda kandi uno munsi mu gihe ubutumwa bwiza bwaragaragaye neza mu gihe bya bimenyetso bihambaye byo kuza kwiwe bigaragajwe hagati yacu sama barabara hariya ugusimbira nako ni abita abakozi b'Imana abari kumukunda nibo bamukikije uno munsi ntituzokwemera ikintu nk'icyo hagati yacu ntituzokwemera uno muntu atuganze ntituzomushigikira nta migenderanire tuzogira kuri ibyo muri kino gisagara nimba kijya kintu kije uku si ikintu ari ugusenga bapfuye ni dayimoni ntibamenye ko ijambo ry'Imana impumyi iyobora impumyi nkuko byari cyagihe mwiyumvire niko bimeze ubu nkuko byari cyagihe niko bimeze ubu mwiyumvire inkomezi siwe zo gukiza no guha umwidegenjo abagabo n'abagore kuva mu rukundo rw'iyisi yakino gihe kuva mubaye zeberi baciye umushatsi basize mu maraso habo bita abakristo no kugira ubuzima nk'ubwo baranyutabi bavuga amajambo maba twenza kwicarana no kugira ishyirahamwe ry'abamisiyonari no gushyira hamwe no gushora no kuvuga nabi hanyuma bajya mu ibarabara hanyuma bakambara amakabutura n'ikintu kintu cyose nk'icyo hanyuma bakita abakristo imbere y'abandi bagore muribuka inkuru yanjye ijyanye na wa murano azi yuko yari umwana w'umwami nyifato yiwe twategerezwa kuba gute abagabo n'abagore hanyuma guhakana bano bakuru b'ishengero zino arutari aho we acumitirwa bashize hanyuma bafatikanye kubaho nk'uko hagati mu bantu aho bamucumitira bahakana inkomezizo baha umwidegembyo kuva kuri cyo hanyuma bafatikanya nacyo kubuko mu gihe bitandukanye n'ijambo ry'Imana ku mugore guca umushatsi wiwe cyangwa gusiga mu maso hiwe cyangwa kwambara ikabutura biratandukanye n'ijambo ry'Imana ariko bifatanya nabyo bakora iyindi karuvari yo kuva hehe kuva mu ibarabara kuva mu kabare kuva kuri arutare kuva kuri arutare kandi ubugira kandi amarira yari iki yigira ubwiwe imana banku bumana bwiwe bagerageza kumugabura no kubwira imana zitatu canke zine kuva muri we mu gihe we n'imana yari imwe yari imana azokwa mari imana wa undi nyene juno munsi nibiye bidashira mu gihe muvuga kubijanye n'imana imwe kuri bo baragutwenga twizera ubutatu bwera ndizera imana yeri imwe ego mugenzi inkomezi ziwe zo gukiza gutangwa umwidegembyo no gukura abantu mu rukundo rw'isi kubaho umwidegembyo nk'uko yakoreye Maria Magdalena mwibuke yari Yezebeli mutoya yasize nawe yari afise amadayimoni ndwi muri we yambura impuzu nk'igihe cy'umugore mu ibarabara uno munsi muje hose mushaka hama murabe nimba mutizera abantu basenga kuri arutari y'abagore bari gusa murabe hanze mu barabara uno munsi nkuko byari mu minsi y'Isodomo rero niko bizoba murabe hanze nimba mutizerije muje aho ariho hose gusa ugurura ikinyamakuru ugurura ikinyamakuru uraba kukibaho cy'amatangazo murabona iki mwibuka icyo cyavuze igihe abana b'Imana babona abakobwa b'abantu ko bari beza bifatira muri bo abagore murabe kijya giterasoni mu Bwongereza murabe kijya giterasoni ngaha murabe ikintu cyose cyabaye inzu y'ubusambanyi kuki kiriho kuki abarusiya babaye abakomunista kuki ibi n'umucyafu kandi kubura inkomezi ku ishengero katolika rero ico nico gituma neza na neza iki gihugu cyafatiwe na komunisme hamwe n'urunani rw'amashengero kandi kikiyunga n'ishengero katolika mbere komunisme ya katolika bigiye kwiyunga murabizi kandi yaba bariko barabikora kuki kuko banse ubutumwa bwiza babutandukanya kandi bakabugira ihanga ryiharije ni kubera neza na neza ico gituma kandi abakozi b'Imana muri arutari bariko barafatanya nabyo kubw'umuzima kubw'ukuboneka neza muri nemera nyinaka bavuga bati ndi wakanaka nakanaka baguranye ubumenyi n'inkomezi z'Imana bakize buno bwoko bwasaze nka Maria Magdalena ubwo bushobozi nyene bwashobora gutora urya mugore yambara ubusa kwibarabara kandi bukamutuma yambara impuzu maze akigenza nk'umupfasoni bukamukuramwo ubukristo umukristo baciriye kwiteka burya bushobozi kandi babambye urya muntu yari abufise ikaruvariyo kandi no munsi ubwo butumwa bwiza nyene na mpemu yera izofata ujya mugore yambara ubusa hanyuma bikamutuma yambara nk'umupfasoni akegeza nk'umukristo bavyita ugushikuza ntibashaka ko kivanga n'ikoranyo ryawo ko bizana gukabura hagati muri bo ko bituma abandi bagore bakora cyo kimwe mbega bakora iki baramwirukana baramwirukana nkuko bari barabikoze muri kijya gihe kandi ubu bambara babamba iryo jambo nyene kandi bakavuga ko byari byo ikindi gihe ndabibagiriza ubugira kandi ego mugenzi neza cyo kimwe nkuko bari bagirijwe ico gihe ikimenyetso cyatumye regioni ishaje yambara impuzu ziwe niruka umuntu yambara impuzu ziwe ni umusazi murabona tuvugiki ku mugore regioni yari umusazi yari yakuye impuzu ziwe imana yakoresheje ubushobozi bwayo maze imutuma yambara impuzu yari yambaye kandi afise ubwenge bukwiye yicaye ku birenge bya Yesu muraba ubushobozi bwatumye umutama Bartimayo kubona neza muri zanemera zabo yari kwisige hari ya nyene kutizera kwinshi nk'uguhari uno munsi ariko ntivyigeze bimuhagarika yarabandanije ntibyamugobotereje yababwiye ati mufise so wa mugwanizi yakiriwe kwiteka icyo kintu cyose ubushobozi bwashoboye kuzura Lazaro bumukura mu mva kandi bwasubije ubuzima umwana w'umugore wa ya nayine ewe mana ubushobozi bwashobora gukora ivyo bintu bwashobora kuvuga imbere y'igihe ibintu byashitse hariho babiri umwana w'indogoba hariho umwana w'indogoba iziritse ku mayira abiri n'ibindi bintu byose yari yavuze imbere y'igihe uwo muntu nyene yari afise ubwo bushobozi mu muje kure ntituzomushaka mu bantu bacu yononi n'igisho zacu rero baramubambye icyo kintu nyene muri iki gihe jana hirya mpemu yera ntibashaka kuhagira icyo bahurira ko nawe iciri rubanza kandi ikora ibi bintu kandi ibwira abantu bacu ibi bintu tudashaka kuvanga mu madini yacu bigwanye ibyizegwa byacu bamubamba ubugira kandi yo mana we raba ubu mu gihe turiko turaheza dutegerezwa guhagarika kandi n'ubu bavyita ugushikuza kandi bamwita umushikuzi bavuze bati yarataye umutwe umuntu wese arazi yuko Bibiliya yavuze ko Yesu yariwe abo bafarisayo bavuze bati uyu mugabo ni umusamariya kandi yarasaze rero ijambo umusazi risigura iki umuntu yataye umutwe uyo mugabo ni umuntu yataye umutwe ni umugwi w'abantu bataye umutwe bamukurikira beze buri kandi ubugira kandi bavuga nk'ibyo nyene ni ubwo n'ubwoko bw'ubupfumu ni ukuraguza bamushira ubugira kandi ku musaraba w'isoni uyuhe musaraba iyihe soni we ni ijambo ryemejwe barabitwenga babwira abantu ko byo ari idayimoni bakora ikintu hanyuma baka yavuze ati abavuga ko ibikorwa byera by'Imana ari impwemu yanduye ibikora nta guharirwa ku bw'ibyo bakoze isoni ijambo ryayo bagerageza kuri maramaza no kugite kitari icy'inkomoko canke ugushikuza ntimubije ko ntimuje mu bikorane byabo ni iki bakora mu gukora ibyo bitwaza ibimenyetso bya nemera zabo uko ni ukuri abo bigisha barondera umunezero w'isi abatizera batewe n'ubusazi bw'amadini bwitwaza imisumari y'amadini kugira ngo basubire ku mubambo umwami w'Imana mu mubiri bari kuri arutari kubera iki bakora ibyo barakunda ugushimwa kw'abantu urugero ishengero rishobora kuba ha rwose kurusha ijambo ry'Imana ndabaciriye urubanza ntibashobora kwigereranya n'isi kubera ntibashobora kwigereranya n'ijambo kubera bari mu kwigereranya n'isi baramaze kubikora mbega igihe cy'ubwiyororotsi turimwo mbega karuvariyo imwe ndikuye ku mwami wanje kubera iki uzokora ivyo wewe wari ukwiye kumukunda wewe uziko iri ari jambo giwe wewe ushobora gusoma mu byahishuriwe Yohani gice cya 22 kivuga giti uzokura ku ijambo rimwe cyangwa kongera ku ijambo rimwe kubera kubikora mbega karuvariyo imwe ndikuye kuri we ndi mu ruhande rwiwe ndi umushingwa manza wiwe kandi ndagushengeza n'ijambo ry'Imana hindura inzira zawe canke uzoja mu muriro idini ryawe rizokugwaho ndagushengeza imbere y'umucamanza ni ukuri mwebwe hamwe n'ishusho zanyu zo kubaha Imana ubwiyorobetsi kandi ni kubera iki munyita mbega ikaruvariyo mbega karuvari imwe ntikwiye nkuko Petero yavuze amadini yabaso wanyu Petero yagushengeje yavuze ninde muri baso banyu atakoze Stefano yarakoze ikintu nk'icyo n'amaboko yanyu mwarabambye umucunguzi w'isi Yesu wenyine ntiyavuze ni uyuhe mu baso wanyu atashize abahanuzi mumva hanyuma y'ibyo mugaca muzisiga rero ibyo nibyo bakoreye abagororotsi mu bihe byose by'ishengero cyo kimwe na jewe ndagiriza aba bantu b'iki gihe baba banyabwenge bama baja mu mashengero kandi bagwanya Kristo mwebwe mwiyerekana nk'abemera Imana mubamba Kristo ubugira kabiri mu kubwira abantu yuko aya majambo nayigihe cyaheze sayiki gihe cyacu ndabagiriza muragirizwa icyaha kimwe nko kuri wa munsi wo kubambwa ihane hindukirira Imana canke muri muke kandi ndongera kuvuga ibi hano amashengero bo abigisha kubamba mugatukana we ijambo Imana itugirire ikigongoreka ndabishushanyemwo birashoboka ko bitumvikana neza kuri kaseti hano amasengero bo abayobozi b'amadini barabamba kubwo gutuka Imana we ijambo ntibitangaje ko byo ngeye kuba mu gihe ibitandara bya sadakurika n'amajuru akijima umukiza wanje yarunamitse umutwe aca aracikana ariko igihuzu tarutse gishura inzira igana mu munezero mu ijuru n'umunsi utagira iherezo ndabivuga kuri iyi kaseti no kuri iri koraniro ibi ndabivuze ndabihishuriwe na Mpemu Yera ninde kuri uruhande rw'umwami aze mu munsi w'ijambo Imana izokira urubanza runganwe rubi ruhama kandi ruhakana Kristo kubera ugucokorwa kubera ukubambwa kw'ijambo ryayo rutokirwa urubanza ndabagereza ninde ari ku ruhande rw'umwami Mose aravuga ati bareke bazahondi igihe inkingi y'umuriro yimanise hariya nk'ikimenyetso ninde ari ku ruhande rw'umwami reka afata ijambo ahakane zanemera kandi akurikire Yesu Kristo buri munsi kandi nzobonana nawe mu gicu twunamike imitwe yacu ku bw'ijambo ry'amasengesho mwami Imana Yesu utanga ubugingo budashira kandi uwanditse rino jambo uwazanye ubugira kandi umwami Yesu kuva mu bapfuye wabigaragaje neza neza cyane imbere y'urunganwe rw'aba bantu batizera cyabaye igihe kirekire kino gitondo benshi bicaye ngaha ishengero riruzuye abantu barahagaze hirya no hino kandi amabanda ariko arakogwa kuja ku isi hose mu mihango itandukanye abakozi b'Imana bazokumbiriza ibimu kwiga kwabo. Ndabasengeye mwami reka no majambo yinjire ibwira mu mitima acigaguye ibwina acigaguye isi yose kugira ngo bavuge uno mukozi w'Imana muto mu Methodiste Foi Kentucky yaje kuri jewe ajya wawo ndi munsi hanyuma avuga ati igihe nariko ndumva bino bihendwe by'ishengero numvise igise merera kiti ja kure y'ibyo bihome bya Babuloni avuga ati sinabihebye hama ndareka sinzi noja canke nokora ariko nahebye. Umwete w'uyu mugabo muto uhezagigwe hamwe n'uwo mugore umwe n'abana babiri canke batatu mane se benshi bobona inzira yabo ijambo ry'Imana inzira yonyine y'ubugingo kuko we ni ijambo. Nasengera umwe wese data rimwe na rimwe mu kuvuga ibi bintu si ububisha ni mu rukundo kuko urukundo rurakosora kandi ndasaba mana ko abo bantu bazobitahura ko ari uko bimeze yuko bisigura ko uba ukosogwa wewe wotegerejwe gukosora kandi warabasengeye ku musaraba uvuga uti data waharire bo n'impumyi ntibatahura ico bariko barakora. Sengrawo bakozi b'Imana uno munsi babamba ijambo ubugira kandi mu gufata za nemera zabo n'amadini n'ibyizerwa by'ibinyoma kandi babigurisha ijambo ry'ubugingo kandi rero imbere y'abantu banegura ukuri kuzima Imana yagaragaje ko ari ukuri. Turabasengera data ko uzobahamagara mu mazimano y'ubukwe ubugira kandi se boza iki gihe kandi ntibaronke ibyireguzo kuko ntahura ko muhamagaro wa nyuma wamaze kugera igihe cyawo gishobora kuba cararenganye ndizigiye ko bitari uko uhezagire no koraniro ritwari ringaha aba bantu amajana bakoraniye ngaha iki gitondo uyu munsi ubushuhe bicaye ngaha mu gikorane kirekire kumbure amasaha abiri cyangwa arenga kumviriza ntibagiye benshi muri bo imfungugwa zabo zirabarindiriye kandi abagore barahagaze n'abana babo kandi bararindiye bafashe kuri ubu jambo. Mwami ndatahura ikizonshikira ku munsi w'urubanza ninarongorwa nabi abo ninarongora n'ababo bantu ndabyumva mwami ndabyumva uko nshobora kuyumvira yuko ndiko ndagerageza kubazana ku ijambo no kubatuma babeshwaho n'ijambo. Ndababwira ko uri wa wundi nyeneje uno munsi no mu bihe bitazoshira yuko muhemu yera hambaye ari Yesu Kristo gusa mu ishusho ya muhemu yera muntu wa wundi niko wavuze igihe gitoya kandi sinizori kimbona ariko muzomana kuko nzowandi kumwe namwe namwe muzowa muri muri mwebwe kandi yuko ibi ari wewe mwami kandi turakwizeye kuko tukubona ukora ikintu kimwe hagati muri twebwe turakwihebe yatacu twisigarije tubikoze ngaha muri koraniro hamwe no ku mabande mwami muri uyu mwanya nyene se umugabo wese n'umugore umuhungu cyangwa umukobwa abo bose bari ngaha cyangwa bahagaze hanze cyangwa bavyumva ku ibande se twebwe buri uyu mwanya ko kwishikanira byimbise kandi duhebereye uwo turi wese gikorwa cy'Imana ugendagende kuri rino koraniro mwami mu bushobozi kandi ukiza abagwaye bavuze ko bafise umuhungu mutoya ngaha agendagenda bumuga ureke ujya muhemu yera hambaye turazi kwicara gusa mu nyonga yiwe nkuko arabikora namba ushobora guca mwinsamirizi nimbonesha kure kuja mu mihingo yose no gukiza abagwaye warungisi jambo ryawe kandi ryarabakijije ushobora gukora cyo kimwe muri uyu mwanya. Ndasaba mana uja gukiza umuntu wese agwaye umuge ugendana umuga wese ubabaye wese ngaha kandi yumva aya majambo mana ubituronse isengesho ryanje ni kubwabo hamwe na hamwe n'urukundo rwa Kristo mu mutima wanje no kuyumvira abafite ibyo bakeneye ndabibashikirije mwami kuri wewe ko gicaniro cy'imazi aho umubiri upfa amaraso w'umwagazi w'intama urambise ku impongano y'ibyaha byacu n'indwara zacu urambise hariya ndatakambye ngo ugirire imbabazi abantu shaka guha garara nkuko Mose yagaze mucanzu cubwa bo mwami nkavuga nti mana bagere imbabazi bo kandi kanya gato ya kandu bahe ayandi mahigwe ntubikora ubunyene mwami reka ubutumwa bwiza bubandanye buje imbere kurusha gato ya gusa baciye kwiteka mwami ndasenga ngo imbabazi n'ubuntu byawe biba ebihimbaye bizobashire umuntu wa nyuma afise izina ryiwe mu gitabo kandi ndazi yuko bizoshika. Ntibigoye gusenga umwanya ijambo riva ku Mana canke ugwanya canke ugwanya cha uri kumwe n'ijambo riva ku Mana. Nibyo nshatse kuvuga mwami, ijambo ryasezeranywe n'ijambo ryemejwe, ijambo ryaturanijwe abantu kera hari imbere y'itanguriro ryose. Ntibigoye gusenga ngo ukiza abo amazina yabo yanditswe mu gitabo, kuko nzi yuko uzobikora. Yesu yavuze uko abo Data yampaye bose bazoza, kandi nta muntu ashobora kuza kiretse abo yampaye. Ubu ndasenga Mana ngo ahantu hose aya majambo azoshika, haba ku mabande no ngahubu, ngo muhemu yera azohamagare umuntu wese yatoranijwe ubunyene kuva ku itanguriro y'isi, igihe amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ese bo kumva ijwi ry'Imana rivuga uyu munsi muri aka kajwi gatoya gatekereje mu mitima yabo kavuga gati, iyi ni inzira yigendereyemwo, bikore Data ndabisabye mu izina rya Yesu. Kandi mu gihe ubu butunamise imitwe yacu ngaha mu ikorariro, namba mwizera yuko ibi ari ukuri, kandi nashize ikiganza canje kuri utu dutambara turamise ko ngaha dupake kwabagwaye n'abababajwe. Nshaka kubabaza ikibazo kimwe ubu bivuye ku mutima, sinza ngaha kugira ngo numvirize gusa, ndarushe ndananiwe, sinkiri mutoya nk'uko nahora, kandi ndazi yuko iminsi yacu iharuye, kandi ndazi yuko ntegerezwa gukora icyo nshoboye cyose kubw'Umwami bw'Imana. Ntegerezwa kuvuga ubutumwa igihe cyose nshoboye kuronka kajyo, ntegerezwa kugenda numva mbishaka cyane canke ntabishaka. Nzangaha kuko numva nobikora, nshaka kubikora. Ndabakunda kandi simvuga ibintu bikarishe kandi bigoye kugira ngo, kuko nshaka kubivuga. Hariho ikintu gisunika iryina muri jewe, iki kintu kinyeganishirijwe ni ikintu kisunikira gukora ibintu bintu. Ndabivuga ga ugwa neza n'urukundo, intumbero yanje si yo gukarira abagore bacu cyangwa abagabo bacu, intumbero yanje si yo kubikora mwene Data mushikanje, intumbero yanje gusa niyo kubazana ahantu hakarishe, aho mushobora kubona gusogwa n'inkoni y'Umwami ko mutegerezwa kwinjira. Ubu ubihagarike, ushobora kurindira umwanya munini ya cyane. Namwe mushaka kuza ku ruhande rw'Umwami hamwe no kwishikana kose mu mitima yanyu imbere y'ikoraniro bucanke mu bihigwa hamabande azobari, mwoshobora n'imitwe yanyu yunamiswe, ntimuduze ibiganza byanyu nimba atari byo mushaka. Mushaka kuza ku Mwami hamwe n'ubuzima bwishikanye gusomba. Ntitwoduze ikiganza cawe ubu, mwebwe Umwami abahezagire. Murishikanye mushasha kuri Kristo kugerageza kwihanganira ibitutsi. Muvuga muti, niteguye umunsi gufata ibitutsi. Ndadugije hejuru ibiganza byanje byombi, nanje ndemeye kwakira igitutsi ndifuza kuri jewe. Ndishimye kwakira iki kimenyetso, uwivundagaza hasi yera icyaricyo cyose mushaka kucyita. Ndacambara nishimye kubera yuko kubw'ineza y'Umwami, ndacambara nishimye, nifuza mwese gukora uko. Duza ibiganza byanyu mwongere muvuge muti, kubw'ubuntu bw'Imana ndifuza. Abigishwa baragarutse bibwira ko ari icyubahiro gikomeye kwihanganira igitutsi cy'izina ryiwe. Canke mwifuza kwihanganira igitutsi cy'umustari wa Hollywood canke ikintu cya televiziyo canke icyo umunywanyi w'ishengero canke ikintu, canke mwifuza igitutsi cy'ijambo rya Yesu Kristo? Mume igitutsi cy'ijambo Umwami, ndeka ndabyihanganire navyo Umwami, kandi umusaraba wejejwe nzowihanganira gushitsaho urupfu ruzombohora. noneho ngataha muhira igisibo cyo kwambara hazoba hariho igisibo umunsi umwe cyacu kiriho kirakogubu igihe ubu buzima bwo ku isi buzoba buheze rero tuzoca tumenya ko bizoba ari byo rero nta kibanza gihari cyo kuzana abantu kuri ya rutare mureke icyicaro cyanyaho muri kibe arutare nk'uko benshi bizera mu gihe dusenga data wo mu ijuru byasa kuri jewe nk'uko ibiganza nka byose by'abato n'abasaza byari hejuru muri iri koraniro kandi ndasenga ngo igihe cyose ibandi zovuzwa w'abantu bazoduza ibiganza byabo hejuru kandi bagapfukama hasi mu cyumba umupapa n'umumama bazogenda kandi bagafatana amaboko hanyuma bakavuga bati mukunzi twabanye abanywanyi ishengero igihe gikwiye reka tujye kuri Kristo biduhe mwami hezagira bano bantu ngaha ndasenze ngo wewe uzohaba mwami ubugingo bwashikaniwe imana benshi muri bo mwami ni abantu beza n'abantu beza bawe ntibari bwamenye ukuri kandi ndasenga ngo wewe uzobereka ukuri kwawe mwami ijambo ryawe n'ukuri nk'uko wewe wabwiye Yohane nibaza ku bijyanye n'igice cya 17 wabuze uti beze data mu ijambo ijambo ryawe n'ukuri naryo ubugira kandi ijambo ryawe riracara ukuri rizokwamarira ukuri kuko ni imana kandi ndasenga mana ngo uzobeze mukuri ibyo nicyo kweza bose kuva mu imemera zose n'amadini boze kuva mu bintu by'isi ku bugingo bwashikaniwe imana ku ijambo biduhe mwami nabawe wasezeranye kubikora kandi nk'umukozi wawe ndashikanye amasengesho yanjye ku bwabo mu izina rya Yesu Kristo ubu imitwe yacu namiswe reka turirimbe indirimbo mu gihe tubandanya gusenga Yesu yarishwe byose byose kuri we
think of it
byose kuri we tiyumvire ko icyaha ejo narahantu hanyuma umugabo umwe yari kwarampima kubera ikoti ryo mwene data umwe ngamishi ngero yanguriye yavuze ati ikoti ryawe ryaboneka nk'irishubuje naciye ndakugurira irikanye hanyuma ndaduga kurikatisha hanyuma acavuga ati yewe igitugu cawe cy'iburyo kiriko kiramanuka oba wigeze kwibonera umutwaro uremereye umunsi umwe hanyuma niyumviriye nti ego umutwaro wica ariko Yesu yawunyubitse ko Yesu yarishe byose hanyuma byose ubugingo bwanje bwose kuri we icyaha cyakoze iki icyaha cyashize ibara ryirabura cyane yaryogesheje iriba igera nk'urubura mana tugirira imbabazi nk'uyu mwanya muremure wo kwiyumvira reka ijambo rimanuke ubwina mwami ku mutima rero abantu naho bocegwa kujya ibyo kumutaga ariko mwami ibi bisumba cyane inyama buno ubugingo ijambo ryanje ni inyama niko wavuze kandi ibyo nibyo ubugingo bwacu bushonje buri ko buragira ku munsi mukuru ubu dufate mwami tubumbe mwami mfata hamwe naho ndashaka kugenda hamwe nabo nduze karuvari ubu mwami kugukwizera ngiye hamwe nari no koraniro ubu nkora gusa mwami narakoze ibi kenshi ngaha si kera cyane nagira ndeke kuvuga ubutumwa abantu ntibashobora kunyumviriza baguma bakora cya kintu nyene hanyuma naradendebukiwe naragize impungenge ewe mana amayinga birahezegiye wampaye cya kimenyetso hariya hanze hanyuma nsoma bibiliya hanyuma ndakubona ubwira Mose nk'uko gusa ya zanzo zizari yuko hari umusozi nawo kandi wari kuba ikimenyetso rero ku iherezo yawo kumenya yuko nashaka gusiga abantu benshi bagwaye. Umukozi w'Imana si ubuvugishwa gusa, ariko mu kwigisha ijambo no gusenga abagwaye. Wahetse umugabo yaguye hasi yapfuye ngaha nyine hasi, hanyuma umugaru kana kuba muzima kwemeza yuko kwari ukuri igihe cyose wameze ijambo ryawe. Ubu umwami yemeza ubu nyene mu gihe ndi imbere y'intebe yawe y'ubwami. Fata umwe wese waba bantu umwami shoboza, sohora isi muri twebwe. Fata mwami mu gihe turi mu nyonga zawe. Fata gusizi, sikama imitima yacu mana ubu nyene. Terera kure isi n'ibyifuzo by'isi kure yacu. Tuba abakristo bishikaniye Imana. Ewe Mana, tuba bakunda kandi abagwaneza kandi dutekereze. Twami ibyamwa bya mpwemu, si byo mwami. Turi imbere y'intebe yawe y'ubwami. Cyaca sizibara girabura kuri mwe. Umwe wese muri twebwe ariko amaraso yawe arashobora guharira mwami no kweza kurubura. Biduhe mu gihe tukurindire, dufate turi abawe twagushikaniye. Ubugingo bwacu mu izina rya Yesu biduhe mwami. Umwe wese muri twebwe, zigama mutima wanje mwami. Ndabona amakosa yanjye yose, ndabona gukora nabi kwanje Mana. Kuva ubu nzogerageza kuba uko nshoboye gufata. Ndashaka kugenda, ndashaka gushikanira ubugingo bwanje bushasha ngaha kino gitondo, nyuma yuko nzana kino kirego kwagiriza bagenzi banje, abarongozi b'amashengero hariya hanze, no kuvuga bino bintu bigumye. Ariko mwami, nabikoze kubugusigwa kwawe. Nimvira yuko wewe wambwiye kubikora. Ubu bivuye kubitugu byanje mwami. Jewe ndanezerewe kuba byamvuye ko bareke babikoreshe ibyo nshaka. Data, ndasabye ngo bavyemere. Ndashaka ngo ukize umwe wese mwami. Ese hakurikira umuvyiro w'abagorotsi n'inkomezi zihambaye zise ku ishengero gusa imbere yo kugenda kwayo. Ntibiye gusaba ibyo kuba bisezeranye, kandi turindiriye mwami gukekwa no gukatatu ngo tumenye ko izogira ibintu bihambaye kuri twebwe hagati yacu. Ndu wawe mwami, ndishize kuri arutari yawe. Ndakwigirije uko nzi kwiragiza ubwanje kugira ngo isi muri jewe mwami. Kura muri jewe ibintu bihe, nda mpa ibintu bidahera. Ijambo ry'Imana nshobore kubaho hafi cyane ijambo ryawe, gushika ijambo ribe muri jewe na jewe mu ijambo. Biduhe mwami, sinze nigere ndarita kure. Ngumye ya nkota yawe mwami neza cyane, kandi ndayigumye hafi cyane. Biduhe mwami, uhezagire twese hamwe turi abakozi bawe, uko twigishikanira ubwacu kino gitondo bushasha mu mitima yacu. Turi abawe mu izina rya Yesu Kristo, kubw'igikorwa Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Mwene Data Nevine.